Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Luka ikigabane cya mbere. Abantu benshi bagerageje kwandika amajambo adonda ivyabaye muri twebwe nk'uko twabirazwe n'abahereye ubwa mbere ari vyabona vyavyo n'abakozi b'ijambo ry'Imana. Nuko nanje mpejeje gukurikiranya vyose neza mpereye ku vya mbere, nabonye ko ari vyiza kubikwandikira uko bikurikirana wewe Teofile umwubahwa, kugira ngo umenye neza yuko amajambo wigishijwe ari ay'ukuri adakekeranywa. Ku butware bwa Herode, umwami w'i Yudaya, hariho umuherezi yitwa Zakariya wo mu mutigiri wa Abiya, kandi yari afise umugore wo mu nzu ya Aroni yitwa Elizabeti. Bombi bagororoka imbere y'Imana bagendera mu vyagezwe n'amabwirizwa vy'umwami Imana vyose batagawa. Ariko ntibagira umwana kuko Elizabeti yari ngumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Maze ariko arakora igikorwa cy'ubuherezi imbere y'Imana uko bagenda bakurikirana. Kandi nk'uko umugenzo w'abaherezi wari uri, niwe yari yaratoranijwe n'ubufindo kwinjira ahera h'urusengero rw'umwami Imana uturira imibavu. Kandi ishengero ryose ry'ubwo bwoko ryariko rirasengera hanze mu gihe cyo guturira. Maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro baturirira ku imibavu. Zakariya amubonye ahagarika umutima aterwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati,
"Ntacyo utinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azokubyarira umuhungu, uzomwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbagwa, kandi benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu maso y'umwami Imana. Ntazonywa umuvinyo cyangwa ikiboreza na kimwe. Azokuzuzwa nk'impumyi yera ahereye kuva mu nda ya nyina, kandi azogarura benshi bo mu Bisirayeli bumvira umwami Imana yabo. Azoyiza imbere ye n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo ahuze imitima y'ababyeyi n'abana n'intabarigwa zisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurira umwami Imana ubwoko burarane."
Zakariya abaza umumarayika ati,
"Ibyo nzovyerekwa n'iki ko ndi umutama n'umugore wanje akaba ageze mu zabukuru?"
Umumarayika aramwishura ati,
"Ndi Gaburiyeli, nama mpagaze mu maso y'Imana, kandi natumwe kubonana nawe no kukubwira ubwo butumwa bwiza. Umve uragobwa ururimi, kandi ntuzoshobora kuvuga kugeza ku munsi ibyo bizoberako, kuko utemeye ijambo ryanje rizoshika mu gihe cyaryo."
Abantu bari barorereye Zakariya batangazwa n'uko atevye ahera h'urusengero. Maze asohotse ntiyagira icyo ashobora kuvugana nabo, bamenya yuko hari icyo yerekewe ahera h'urusengero. Arabagereraniriza akomeza kuba ikiragi. Maze iminsi yo gukora kwiwe ishize asubira iwe. Iyo minsi ishize umugore wiwe Elizabeti asama inda, atinya abantu amezi atanu ati,
"Uko niko umwami Imana inkoreye ikantetura mu bantu mu minsi yandabiyemwo."
Kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti kumwige masabwe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi, izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yinjira ahari aramubwira ati,
"N'amahoro ugerewe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe."
Ariko we ahagarika umutima cyane kubw'iryo jambo, yibaza iyo ndamukanyi yariyo. Umumarayika aramubwira ati,
"Ntacyo utinya Mariya, ukugiriwe ubuntu n'Imana. Umva uzosama inda uvyara umuhungu, kandi uzomwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira. Ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo."
Mariya abaza umumarayika ati,
"Ibyo bizobaho bite ko ntararongoka?"
Umumarayika aramwishura ati,
"Mwemu yera azokuza ko ubushobozi bw'isumba byose buzokuza ko usamina. Nicyo gituma uwera azovuka azokwita umwana w'Imana. Kandi umve, Elizabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe. Uwitwa ingumba uku ni ukwezi kwiwe kwa gatandatu, kuko ata jambo rivuye ku Mana ribura ububasha."
Mariya aramubwira ati,
"Ehe ndi umusavyi w'umwami Imana, bimbere uko ijambo ryawe rivuzwe.
Maze umumarayika ava ahari aragenda. Muri iyo minsi Mariya aritegura, agenda yihuta, aja mu misozi mu gisagara cyo mu Buyuda, yinjira mu nzu kwa Zakariya umugabo wa Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamukanyo ya Mariya, indiriki na munda, Elizabeti yuzuzwa mpemu yera, avuga n'ijwi rirenga ati:
Mu bagore urahiriwe, ninda yo munda yawe urahiriwe. Kandi iryo teka ndaritewe n'iki kubona nyina w'umwami wanje aza kundamutsa. Kuko ijwi ry'indamukanyo yawe ryinjiye mu matwi yanje, indiga kinagizwa muri jyewe n'umunezero. Kandi urahiriwe wowe wizeye, kuko ibyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika.
Mariya aravuga ati:
Ubugingo bwanje butazira umwami Imana, umutima wanje unezerewe Imana umukiza wanje. Kuko yabonye jyewe umugurano wayo ndi nyarucari, kandi uhereye none ab'ibihe byose badonyita umuhigo. Kuko iyo ubushobozi nkoreye ibikomeye, kandi izina ryayo ni ryera. Imbabazi zayo ziri kubayubaha, uhereye ubu ugashitse ibihe bidashira. Yerekanishije ubushobozi ukuboko kwayo, yasabaga ije abibona mu byo biyumvira mu mitima yabo. Yirukanye abaganza ku ntebe zabo, yashize hejuru abakene bo hasi. Abashonje yabahaga ibyiza, yirukanye abatunzi bagenda imbokoboko. Kubw'imbabazi zayo, yatabaye Isirayeli umusabyi wayo, nk'uko yari yarabibwiye basogokuruza, kwazo zigira Aburahamu n'uruzaro rw'iwe ibihe bidashira.
Kandi Mariya amarana nawe amezi nk'atatu asubira iwabo. Igihe cyo kubyara kwa Elizabeti kirashika, abyara umuhungu. Ababanyi biwe n'inshuti ziwe bumva yuko umwami Imana yamugiriye imbabazi nyinshi, banezeranwa nawe. Ku munsi w'umunani baza guhimbura umutwe w'igikoba c'ubugabo cirondoka c'uwo mwana, bagomba kumwitiranya na se Zakariya. Nyina arababwira ati:
Oya, niyitwa Yohana.
Baramubwira bati:
Mu muryango wanyu ko atawitwa iryo zina.
Bagereraniriza se, bamubaza uko agomba ko yitwa. Yaka icyo kwandika ko arandika ati: Izina ryiwe ni Yohana. Bose baratangara. Uwo mwanya akanwa kiwe karazibuka, n'ururimi rwiwe ruragobodoka, aravuga ashima Imana. Ababanyi babo bose baterwa n'ubwoba. Ayo majambo yose akwira mu misozi yose y'Yudaya. Ababyumvise bose babishyira mu mitima yabo bati:
Bega none uwo mwana azoba umuntu ki?
Kuko ukuboko k'umwami Imana kwari kumwe nawe. Se Zakariya yuzuzwa mpemu yera, avugishwa n'Imana ati:
Umwami Imana ashimwe, Imana y'Abisirayeli, kuko igendeye abantu bayo ikabacungura. Kandi duhagurukirije umukiza akomeye mu nzu ya Dawidi umusabyi wayo, nk'uko yavugiye mu kanwa kabera yavugisha bahereye mu bihe bya kera, bidukiza abansi bacu n'amaboko y'abatwanga bose. Kandi girire basogokuruza imbabazi, yibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu, kwizoduha gukiza amaboko y'abansi bacu tukayisenga tabwoba, turabera tugororoka mu maso yayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana, uzokwita umuntu avugishwa n'isumba byose, kuko uzokwitangira imbere y'umwami Imana gutegura inzira ziwe, kumenyesha abantu biwe agakiza, kwari uguharirwa ibyaha byabo. Kubwo umutima w'imbabazi w'Imana yacu, niwe uzotuma umutwenzi tugendera uvuye mu ijuru, urasira abicaye mu mwiza no mu gitutu cy'urupfu, urongorera ibirenge byacu mu nzira y'amahoro.
Nyamwana arakura, agwiza inkomezi z'umutima, aba mu bugaragwa kugeza umunsi yerekewe kwa Abisirayeli. Ruka ikigabane cya kabiri. Muri iyo minsi cyagezwe kiva kwa Kayisari Augusto ngo abo mu isi bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniya kiri cegera cha Kayisari Siriya. Bose baja kwiyandikisha, umuntu wese aja mu gisagara cyabo. Yosefu nawe avigariraya mu gisagara cy'i Nazareti, aji Yudaya mu gisagara cya Dawidi cyitwa Betelehemu, kuko yakomotse mu nzu ya Dawidi mu muryango wiwe. Aja kwiyandikishanya na Mariya uwo yakoye yarakuriwe. Bakiriyo, igihe cyiwe cyo kubyara kirashika. Abyara umuhungu w'imfura, amuzingira ku impuzu y'uruyoya, amuryamika mu bwato bw'inka kuko bari babuze umwanya mu ndaro. Muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga barariye umukuku w'intungwa zawo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakanganira irya n'ino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati,
ntacyo mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uwo munsi Umukiza wavukiye mu gisagara cya Dawidi niwe Kristo Umwami. Iki nicyo kimenyetso cyanyu, murasanga umwana w'uruyoya yazingiriwe ku impuzu y'uruyoya aryamitswe mu bwato bw'inka.
Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana ziti,
icyubahiro gikwiriye ku Mana hasumba ijuru no mu isi amahoro abe mu binezererwa.
B'abamarayika bahejeje kuva aho bari basubiye mu ijuru, nyabungere baravugana bati,
ingo rero tuje i Betelehemu turabe icyo kintu cyabayeyo icyo umwami Imana tumenyesheje.
Bagenda banyaruka babona Mariya na Yosefu n'uruyoya rubikiriwe mu bwato bw'inka. Babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana. Ababyumvise bose batangazwa n'ibyo babungere bababwiye. Ariko Mariya abika ayo majambo yose ayiyumvira mu mutima wiwe. Maze babungere bahindukira bahimbaza Imana, bayishimira ibyo bumvise byose n'ibyo babonye nk'uko babibwiwe. Kandi iminsi munani iheze, hageze ko bahimbura igikoba cy'ubugabo bamwita Yesu, rya zina ryavuzwe n'umumarayika atarasa mu inda. Iminsi yo guhumanurwa kwaba iheze nk'uko ivyagezwe vya Mose biri, bamujana i Yerusalemu kumushikanira umwami Imana nk'uko vyanditswe mu vyagezwe n'umwami Imana ngo umuhungu wese w'icavutse ubwa mbere azokwitwa uwera kuhoraho. Kandi ngo batange ikimazi cy'intunguru zibiri cyangwa inuma zibiri nk'uko vyavuzwe mu vyagezwe n'umwami Imana. Kandi Yerusalemu hari umuntu w'umugororotsi yubaha Imana yitwa Simeyoni, kandi muhemu yera yari kuri we. Yari arorereye uguhumurizwa kw'Abisirayeli. Yari yarabwiwe na muhemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Ajyanwa na muhemu mu rusengero. Ababyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzi w'ibyageze wari uri. Aramwakira, aramukikira, ashima Imana ati,
Databuja, noneho urasezeye umusabye wawe amahoro nk'uko wavuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe ako wateguye mu maso y'amoko yose ngo kabe umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli.
Se na nyina batangazwa n'ayo majambo avuzwe kuri we. Simeyoni arabahezagira abwira nyina Mariya ati,
umve, uwashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bave, benshi babyuke, kandi abantu bazomupfa, kugira ngo ibyiyumviro by'imitima myinshi bizoseruke, kandi nawe umubabaro uzokubabaza mu mutima ucumiswe n'inkota.
Kandi hariho Ana wavugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri, yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo wiwe imyaka indwi uhereye ku kurongorwa kwiwe. Yamaze imyaka 84 ari umupfakazi, ntiyava mu rusengero gusenga, yisonzesha yinginga ku murango no mu ijoro. Ako kanya caraza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira abari barorereye gucungurwa kw'i Yerusalemu bose. Baheraheje byose nk'uko ivyagezwe n'umwami Imana bivuga, basubira i Galilaya mu gisagara ca Nazareti. Kandi uno mwana arakura, agwiza inkomezi, yuzuzwa ubwenge, ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Uko umwaka uheze, abavyeyi biwe baje i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. Nuko amaze imyaka 12 avutse, baraduga nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri. Baheraheje ivy'iyo minsi barataha. Uwo muhungu Yesu asigariye Yerusalemu, ababyeyi wiwe ntibabimenya. Ariko bibwiye yuko ari mu ikoraniro ryabo bagendanye, bagenda urugendo rw'umunsi wose, maze bamurondera mu nshuti no mu bo bazinanye. Bamubuze basubira i Yerusalemu bamurondera. Hashize iminsi 3 bamubona mu rusengero yicaye mu bigisha hagati, abumva kandi ababaza. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ibyo abishura. Bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati,
mwananje, niki cyatumye utugirira utyo?
urabona twe na saho twakurondere tubabaye
arababaza ati
niki kicabateye kundondere nimwa nimuzi ko bikuye komba kwa data
nibamenye iryo jambo babwiye amanukana nabo aji Nazareti yamabumvira nyina bika ayo majambo yose mu mutima wiwe kandi Yesu agwiza ubwenge gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Luka ikigabane cha gatatu. Umwaka ugira 15 Kaisari Tiberio ari ku butware Pontio Pilato ari cegera ciwe Yudaya Herode nawe ari umwami w'i Galilaya Filipo mwene se ari umwami w'intara yo muri Ituraya n'Itirakoniti Rusaniya ari umwami w'i Abirene Anasi na Kayafa ari abaherezi bakuru muri uwo mwaka ijambo ry'Imana rishika kuri Yohana umwana wa Zakariya ari mu bugaragwa aja mu gihugu cyose giherereye kuri Yorodani yigisha abantu kubatizwa ko kwihana ngo bakurwe kw'ivyaha nkuko byanditswe mu gitabo c'amajambo yuwavugishwe n'Imana Yesaya ngo ijwi ry'ubusemerera mu bugaragwa ati
nimutegure inzira y'Uhoraho ngororo tugira camwe twiwe umwonga wose uzokuzuzwa n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa ibigoramye bizogororoka n'inzira zirimo dusozi sozi zizosenwa maze abafise umubiri bose bazabona agakiza k'Imana.
Nuko abwira ishengero ryari rivuye iwabo rije kubatizwa na wati
n'abana b'inzoka mwe ninde yababuriye ngo muhunge ishavu rizoza nuko mwami imbuto zikwiranye no kwihana kandi ntimutangure kwiyumvira mu mitima ngo mufise Aburahamu wanyu niwe sogokuruza ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyabyuramo abana ba Aburahamu ariko incaba itigira ibitsina by'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro.
Ishengero riramubaza riti
none tugire dute?
Arabishura ati
ufise impuzu zibiri naho imwe utayifise n'ufise ibyo kurya nagira acyo.
Kandi haza n'abatoza kuri kubatizwa baramubaza bati
mwigisha tugire dute?
Arabishura ati
ntimugatoze abantu ibiruta ibyo mwagezwe.
N'abasoda baramubaza bati
roho tugire dute?
Arabishura ati
ntiyakagira umuntu mwambura ibyiwe cyangwa mwagiritse ibinyoma kandi ingero zanyu zibabumwe.
Kandi abantu bari barorereye ibizoba bose bakibaza mu mitima ngo kumbure Yohana yoba Kristo. Yohana babarira bose ati
nukuri jyo ndababatirisha amazi ariko hazoza uwundusha ubushobozi ntibimbere no gupfundura utugozi tw'ibirato byiwe wazobabatiza muri mwe mu yera no mu muriro urutaro rwe ruri mu kuboko kwiwe rwakubura imbuga yiwe neza imburira ingano mu kigega ciwe maze umuguruka uturire mu muriro utazima.
Kandi abarira abantu ubutumwa bwiza abahanurisha ibindi byinshi maze ahishutse umwami Herode ku vya Herodiya umugore wa mwene se no ku vy'ibindi bibi byose Herode yakoze. Kuri ivyo vyose Herode agereka kwiki yugaranira Yohana mu ibohero. Nuko abantu bose babatijwe na Yesu ahejeje kubatizwa ariko arasenga ijuru rirakinguka mu yera aramanuka mugwa ko avize ijisho y'umubiri usa n'inuma ijwi riva mu ijuru riti
ni wowe mwana wanje nkunda ukampimbara.
Aho Yesu yatangura kwigisha yari amaze imyaka nka 30 avutse kandi biyumvira ko yari umwana wa Yosefu, Yosefu umwana wa Heli, Heli umwana wa Matati, Matati umwana wa Lewi, Lewi umwana wa Meruki, Meruki umwana wa Yanayi, Yanayi umwana wa Yosefu, Yosefu umwana wa Matatiya, Matatiya umwana wa Amosi, Amosi umwana wa Nahumu, Nahumu umwana wa Esiri, Esiri umwana wa Nagayi, Nagayi umwana wa Mati, Mati umwana wa Matatiya, Matatiya umwana wa Semeyini, Semeyini umwana wa Yoseki, Yoseki umwana wa Yoda, Yoda umwana wa Yohanani, Yohanani umwana wa Resa, Resa umwana wa Zerubabeli, Zerubabeli umwana wa Shalutiyeli, Shalutiyeli umwana wa Neri, Neri umwana wa Meruki, Meruki umwana wa Adi, Adi umwana wa Kosamu, Kosamu umwana wa Erumadamu, Erumadamu umwana wa Eri, Eri umwana wa Yesu, Yesu umwana wa Eliezeri, Eliezeri umwana wa Yorimu, Yorimu umwana wa Matati, Matati umwana wa Lewi, Lewi umwana wa Simeyoni, Simeyoni umwana wa Yuda, Yuda umwana wa Yosefu, Yosefu umwana wa Yonamu, Yonamu umwana wa Eliyakimu, Eliyakimu umwana wa Mereya, Mereya umwana wa Mena, Meno umwana wa Matata, Matata umwana wa Natani, Natani umwana wa Dawidi, Dawidi umwana wa Isayi, Isayi umwana wa Obedi, Obedi umwana wa Bowazi, Bowazi umwana wa Salumoni, Salumoni umwana wa Nahasoni, Nahasoni umwana wa Aminadabu, Aminadabu umwana wa Aruni, Aruni umwana wa Hesironi, Hesironi umwana wa Peresi, Peresi umwana wa Yuda, Yuda umwana wa Yakobo, Yakobo umwana wa Isaka, Isaka umwana wa Aburahamu, Aburahamu umwana wa Tera, Tera umwana wa Nahori, Nahori umwana wa Serugi, Serugi umwana wa Reyu, Reyu umwana wa Peregi, Peregi umwana wa Eberi, Eberi umwana wa Shela, Shela umwana wa Kainani, Kainani umwana wa Arupakisadi, Arupakisadi umwana wa Shemu, Shemu umwana wa Noa, Noa umwana wa Lameki, Lameki umwana wa Metusera, Metusera umwana wa Henoki, Henoki umwana wa Yeredi, Yeredi umwana wa Maharareyeri, Maharareyeri umwana wa Kainani, Kainani umwana wa Enoshi, Enoshi umwana wa Seti, Seti umwana wa Adamu, Adamu w'Imana. Luka ikigabane cya kane. Yesu yuzuzwa muhemu yera, ava kuri Yorodani, agendagendeshwa mu bugaragwa na muhemu, amara y'iminsi 40, ageragezwa n'umwanzi Satani. Kandi muri iyo minsi ntacyo yariye, ishize arasonza. Umwanzi aramubwira ati,
niwe wabura umwana w'Imana, gerere uyarike kumutse.
Yesu aramwishura ati,
byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa.
Aramudugana, amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Umwanzi aramubwira ati,
ndaguha ububasha bwose n'ubwiza bwabo, kuko jewe nabuhawe, kandi ndabuha uwo ngomba wese. Nuko niwamfukamira, ukansenga, ubwo bwose buraba ubwawe.
Yesu aramwishura ati,
byanditswe ngo usenge Uhoraho Imana yawe abe ariyo usaba yonyine.
Amujyana i Yerusalemu, amuhagarika mu gatwe k'urusengero, aramubwira ati,
niba uri umwana w'Imana, ikororere hasi, kuko byanditswe bazokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigane, kandi ngo bazokuramira mu maboko yabo, ukumbure ntutsitare ku ibuye.
Yesu aramwishura ati,
byaravuzwe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe.
Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose, amara igihe amuretse. Maze Yesu asubira i Galilaya, ari n'ubushobozi bwa muhemu, inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose kihakikije. Yigishiriza mu nsengero z'Abayuda, bose baramushima. Aji Nazareti yo yakuriye, ku munsi w'isabato yinjira mu rusengero rw'Abayuda nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo cy'uwavugishwe n'Imana Yesaya, arakizingurura abona ahantu handitswe ngo,
hemu w'Uhoraho ari kuri jewe, nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire abora ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka, no kubohora imitima iri mu kazitiro, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho.
Azinga igitabo agisubiza umusanzi w'inzu aricara. Abantu bose bari mu rusengero rw'Abayuda bamuhanga amaso, atangura kubabwira ati,
ibyo byanditswe birashitse uwo munsi nk'uko amatwi yanyu yiyumviye.
Bose baramushima, batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe bati,
mbega ubu si wo mwana wa Yosefu?
Arababwira ati,
ntimuzobura kunjira kuwa umugani muti, muvuzi niwivure. Ibyo twumvise byose ko wakoreye Kaperinawumu, ubikorere nino mu ntara y'iwanyu.
Kandi avuga ati,
ndababwira ukuri, nta muntu avugishwa n'Imana yemegwa mu ntara y'iwawe. Nivyo ukuri, hariho abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe cya Eliya, hamwe ijuru ryakingwa, imvura igatara imyaka 3 n'amezi 6, ikigoyi cinshi kigatera mu gihugu cose. Yamara Eliya ntiyatumwa kuri n'umwe muri bo, ariko atumwa i Zarefati mu gihugu c'i Sidoni ku mugore w'umupfakazi. Kandi hariho abanyamibembe benshi mu Bisirayeli mu gihe c'uwavugishwa n'Imana Elisa, ntiyakizwa n'umwe muri bo atari Namani umusiriya.
Abo mu rusengero rw'Abayuda bose bumvise ibyo, banigwa n'ishavu, bava hasi, baramukwega, bamukura mu gisagara cabo, bamujana ku manga y'umusozi wubatswe ku gisagara cabo, bamutembagarizeyo, ariko aca hagati muri barigira. aramanuka aja i Kaperinawumu igisagara c'i Galilaya kandi ariko arabigisha ku isabato batangazwa n'inyigisho ziwe kuko ijambo ryiwe ryari n'ububasha kandi mu rusengero rw'abayuda hari umuntu yinjiwemo n'impwemu ya dayimoni ihumanye asemerera n'ijwi rirenga ati
yo duriye ga Yesu umunyanazareti uje kuduhoye ndakuzuriwe uruwera w'imana
Yesu aramuziriza ati
kora muvemwo
dayimoni amutuye hasi hagati yabo amuvamwo atagize ica mugira bose baratangara barabazanya bati
iyo ni jambo ki ubwo ububasha n'ubushobozi afise ategeka impwemu zihumanye zigasohoka
inkuru yiwe ikwira hose mu ntari hakikije ava hasi arasohoka ava mu rusengero rw'abayuda yinjira mu nzu kwa Simoni kandi inabukwe ya Simoni yari afashwe n'umururumba ukomeye baramumwingingira amuhagarara iruhande akankamira umururumbo urazima abyuka uwo mwanya arabazimana kandi ku kirenga zuba abari bafise abarwaye bose barwaye indwara zitandukanye barabamuzanira abarambika ku ibiganza umwumwe arabakiza kandi n'abadayimoni bava muri benshi basemerera bati
uri umwana w'Imana
arabazibiza ntiyabakundira ko bavuga kuko bari bazi yuko ari Kristo kandi ijoro rikeye arasohoka aja mu gahinga ishingiro riramurondera bashika hari bageza kumubuza ngo ntave muri we maze arababwira ati
nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bindi bisagara kuko arico natumwe
nuko avugira ijambo ry'Imana mu nsengero z'Abayuda z'i Galilaya Luka ikigabane cya gatanu nuko ishengero ririko rirahita yumva ijambo ry'Imana yari ahagaze ku musenyi w'ikiyaga c'i Genezareti abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga ariko abarobyi bari bayavuyemwo boza insenga atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni aramusaba ngo abwigize uve ku nkombe gatoya aricara yigisha ishengero ari mu bwato ahejeje kuvuga abarira Simoni ati
igira hagati muterere insenga zanyu murobe
Simoni aramwishura ati
erega mwigisha twakesheje ijoro ryose twarushe ntaco twafashe ariko kubwa ijambo ryawe ndaterera insenga
babigize baroba ifi nyinshi cyane insenga zabo zigomba gucika bakura bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe baraza buzuza ubwato bwombi bwagomba kwibira ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati
vaho ndi mugenzi kuko ndi umunyabyaha
uko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barovye na Yakobo na Yohana abana ba Zebedayo nabo baratangara bari bafatanije na Simoni Yesu abwira Simoni ati
ntacutinya kuva ubuzoroba abantu
bahejeje gushikana ubwato bwabo ku nkombe basiga byose baramukurikira ikindi gihe hari mu gisagara kimwe muri byo haza umuntu ajejeta imibembe abonye Yesu yikubita hasi yubamye aramwinginga ati
mugenzi ukunze washobora kuntumanura
agorora ukuboko amukora ko ati
ndakunze kumanuka
imibembe ikimuvako aramwihanikiriza ati
ntihagire umuntu bibarira mugabo genda wiyere ku muherezi utange ibyo guhumanurwa kwawe nk'uko Mose yabitegetse bibe ikimenyetso kibabera icabona
ariko inkuru yiwe irushiriza gukwira ishengero ryinshi rikoranira kumwumva no gukizwa indwara zawo ariko yiherera mu bugaragwa asenga umunsi umwe Yesu ariko arigisha abafarisayo n'abigisha ibyagezwe bari bicayeho bavuye mu mihana yose y'i Galilaya i Yudaya n'i Yerusalemu kandi ubushobozi bw'Imana bwo gukiza indwara bwari muri we maze haza abagabo bazanye ikimuga bagiteruye mu nderuzo barondera ingene bacinjiza ngo bagishire imbere yiwe babuza abo bawucinjiriza ku bw'ishengero burira hejuru ku nzu bagicisha mu mategura yisakaye bacururutsa mu nderuzo hagati y'abantu imbere ya Yesu abonye ukwizera kwabo aravuga ati
yewe muntu ibyaha byawe urabihariwe
abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo batangura kwiburanya bati
uwo ninda rogose ninda ashobora guharira ibyaha atari Imana yonyine
maze Yesu amenye ibyo biburanya arababaza ati,
mwiburanye ibiki mu mitima yanyu? Icoroshe ni ikihe? No kuvuga nti uhariwe ibyaha byawe, canke no kuvuga nti byukugende? Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mu isi bwo guharira ibyaha,
abwira ico kimuga ati,
ndakubariye nti byuka wikorere inderuzo yawe utahe.
Aca byuka imbere yabo yikorera inderuzo yararyamyemwo, arataha ahimbaza Imana. Bose barumirwa cane, bahimbaza Imana, bategwa n'ubwoba bwinshi bati,
uwo munsi tubonye ibitangaza.
Ibyo bishize arasohoka abona umutoza Kori yitwa Lewi yicaye aho yatoreza ikibuguro, aramubarira ati,
nkurikira.
Asiga vyose ava hasi aramukurikira. Lewi amuteguriza izimano ryinshi mu nzu yiwe, kandi hari abantu benshi b'abatoza Kori n'abandi bicaranye nabo basangira. Abafarisayo n'abahinga b'ivyanditswe bafatanye nabo bidodombera bigishwa ba Yesu bati,
nigiki gitumye musangira n'abatoza Kori n'abanyavyaha?
Yesu arabishura ati,
abakomeye ntaco bagombera umuvuzi atari abarwayi. Sinaje guhamagara abagororotsi, ariko naje guhamagara abanyavyaha ngo bihane.
Nabo baramubwira bati,
abigishwa ba Yohana barisonzesha kenshi bagasenga, n'aba bafarisayo nuko, ariko abawe baririra arinywera.
Yesu arababaza ati,
mbega mwoshobora mute kugera batowe ngo bisonzeshe bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hari iminsi izoza, kandi umukwe niyabakurwamwo bazoca bisonzesha muri iyo minsi.
Kandi abacira umugani ati,
ntawotaburikiraka ku mpuzu ushasha ngo acomeke ku mpuzu y'umushire. Uwogira atyo yoba atabuye shasha, kandi kiraka atabuye kuri shasha nticomatana n'iy'umushire. Kandi ntawotara umutobe w'umuvinyu mu mikuza y'insati bombotse, kuko umuvinyu woturitse iyo mikuza igashirira hasi imikuza igapfa. Ariko igikwiye n'ugutara umutobe w'umuvinyu mu mikuza y'insato. Kandi nta muntu yanyoye umuvinyu uhiye yogomba umutobe, kuko avuga ati, iyihiye niyo nziza.
Luka ikigabane cya gatandatu. Ku isabato agenda aca mu mirima y'ingano, abigishwa biwe bamyoza ingano barazihekenya bazivungavunze mu minwe. Bamwe mu bafarisayo barababaza bati,
ni giki gitumye mukora ikizira gukorwa ku isabato?
Yesu nawe arababaza ati,
ntaho murigera musoma ivyo Dawidi yakoze, aho yari ashonje asonzanye n'abari kumwe nawe, ingene yinjiye mu nzu y'Imana akakira imitsima yagenewe gushikanirwa Imana akayirya akayihako n'abari kumwe nawe, ari umuziro kuribwa uretse abaherezi bonyene?
Kandi arababwira ati,
umwana w'umuntu n'umwami w'isabato.
Ku yindi sabato yinjira mu rusengero rw'Abayuda arigisha, kandi hari umuntu anyunyutse ukuboko kw'iburyo. Abahinga b'ivyanditswe bo n'abafarisayo baramugenza ngo barabe ko akiza ku isabato, ngo baronke ingene bomurega. Nawe amenye ivyo biyumvira abariri uwo muntu anyunyutse ukuboko ati,
va hasi uhagarare hagati.
Ava hasi arahagarara. Yesu arababwira ati,
ndababaze, mbega ivyemerwa no gukora ivyiza ku isabato canke no gukora ibibi, gukiza umuntu canke kumwica?
Aberaguzamwo amaso bose aramubarira ati,
ramvura ukuboko kwawe.
Arabigira, kuboko kwiwe kurakira. Ariko bo birabasaza rwose bajya inama y'ico bogira Yesu. Muri iyo minsi avayo aja ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe, atoranyamo 12 abita intumwa: Simoni uwo yise Petero, Andereya mwene nyina, Yakobo, Yohana, Filipo, Bartolomayo, Matayo, Toma, Yakobo umwana wa Alufayo, Simoni yitwa Zerote, Yuda umwana wa Yakobo, na Yuda Isikariyota yabaye umuguranyi. Amanukana nabo ahagarara ahateze, kandi hari ishengero ryinshi ry'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi ry'abantu bavuye Yudaya hose n'i Yerusalemu no mu gihugu cyo muri Tiro n'i Sidoni giheranye n'ikiyaga kinini, baje kumwumva no gukizwa indwara zabo. kandi n'ababazwa n'imwe muzihumanye barakizwa. Kandi ishengero ryose rigerageza kumukorako kuko ubushobozi bwamuvamo bukabakiza bose. Yunamurira amaso abigishwa biwe arababwira ati:
Murahiriwe mwebwe aboro kuko ubwami bw'Imana ruganye. Murahiriwe mwebwe mushonje ubu kuko muzohazwa. Murahiriwe mwebwe murira ubu kuko muzotwenga. Muzoba muhiriwe abantu nibabanka bakabaca bakabatuka bakanegura izina ryanyu nk'ahari ribi babahoye umwana w'umuntu. Uwo munsi muzonezererwe mwitere hejuru kuko impera yanyu ari nini mu ijuru, kuko ariko basekuruza babo bagize abavugishwa n'Imana. Ariko muzobona ibara mwebwe abatunzi kuko muhejeje gutunganirwa. Muzobona ibara mwebwe muhaza ubu kuko muzosonza. Muzobona ibara mwebwe mutwenga ubu kuko muzoboroga murira. Muzobona ibara aho abantu bose bazobashemagiza kuko ariko basekuruza babo bashemagije abigira abavugishwa n'Imana. Ariko mwebwe mwumviriza ndababwire, nimukunda abansi banyu, mugirire neza ababanka, muhezagira ababapfuma, musabira ababagirira nabi. Ugukubise mu musaya umuhindukirize n'ubundi, ukwaka umutamana ntumwime n'ikanzu. Ugusaba wese umuhe, uwunyaga ivyawe ntuzosubire kubimwaka. Kandi uko mugomba ko abantu babagirira, muba ariko mubagirira namwe. Kandi nimwakunda ababakunda, muzoshimwa iki? Kuko abanyabyaha nabo bagira batyo. Kandi nimwagirira neza ababagirira neza, muzoshimwa iki? Kuko abanyabyaha nabo bagira batyo. Kandi nimwagurana bo muziga ko bazobishura, muzoshimwa iki? Abanyabyaha nabo bagurana abandi banyabyaha ngo bishugwe nk'ivyabo. Ariko mukunda abansi banyu, mubagirire neza, mugurana abantu mutaziga ko muzokwishurwa, kandi impera zanyu zizoba nyinshi, namwe muzoba abana b'isumba byose, kuko igirira neza ntashima nababi. Mugira imbabazi nk'uko sagira imbabazi, kandi ntimugahinyurire mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa, kandi ntimugatsindishe, namwe mukazotsindishwa. Mubohore, namwe muzobohorwa. Mutange, namwe muzohabwa. Ingero nziza itsindagiye, inyingishe isesekaye, niyo bazobaha muco mutetse, kuko ingero mugeramwe ariyo muzosubirizwamwo namwe.
Kandi abacira umugani ati:
Ege impumyi yoshobora kujana iyindi impumyi, zompi ntizogwa mucobo. Umwigishwa ntaruta umwigisha wiwe, ariko umwigishwa wese arangije azoba nk'umwigisha wiwe. Urabira ikakabango kari mu jisho rya mugenzawe, ikigiga kiri mu jisho ryawe ntucitegereze. Woshobora ute kubwira umuvukanyi wawe uti: Zana muvukanyi ndagutosora ikigiga kiri mu jisho ryawe, nawe ubwawe nturaba ikigiga kiri mu jisho ryawe? Wandyaryawe, banza witosora ikigiga kiri mu jisho ryawe, uheze ubone neza gutosora akabango kari mu jisho ry'umuvukanyi. Kuko atagiti ciza cama ibibi, kandi nta giti kibi cama ivyiza. Igiti cose kimenyekanira kubyo camye. Ntabo kwamura isukoni kumunyinya canke inzabibu kumukeri. Umunyangeso nziza akura ivyiza mwitunga ryiza ryo mu mutima wiwe, n'umunyangeso mbi akura ibibi mwitunga ribi. Ibibogaboga mu mutima nivyo akanwa kiwe kavuga. Kandi mumpamagarira iki ngo mwami mwami, ntimukore ivyo mvuga? Umuntu wese aza ahondi akumva amajambo yanje akayakora, ndabere kukwasa. Asa n'umuntu yubaka inzu yimvye hasi cane, akuba kumushinge ku rutare, maze umugezi wuzu yusurira kuri iyo nzu, ntiwashobora kuyinyiganyiza kuko yubatswe neza. Ariko uwumva ntabikore asa n'umuntu yubatse inzu kwivu, atimvye umushinge, maze umugezi uyisurirako ikirasenyuka, uguhomvoka kw'iyo nzu kwabaye ugukomeye.
Luka ikigabane cindwi. Yesu ahejeje kubwira ishengero ayo majambo yose, aje Kaperinawumu. Hari intwaza ngabo y'abasoda ijana, umushumba wiwe akunda cane yari arwaye ari ku mfiro. Yumvise inkuru ya Yesu, imutuma ko abashinga ntaye b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umushumba wiwe. Nabo bashitsaho Yesu ari, baramwinginga cane bati:
birabereye kumugirira utyo kuko akunda ubwoko bwacu n'urusengero rwacu niwe yarutubakiye.
Yesu ajana nabo ashitse hafi y'inzu yantwaza ngo abimutuma ko inshuti ziwiti.
Mugenzi, turinde kwigora kuko bitambereye ko winjira mu nzu yanje. Njyo cyatumye niyumvira ko bitambereye ko noza huri. Ariko vuga ijambo gusa, uwo muhungu arakira. Kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abanganza, mfise abasoda ntwara. Iyo mbari y'umwe nti, genda, aragenda. N'uwundi nti ngwino, akaza. Nabarira umushumba wanje nti, koriki akagikora.
Yesu yumvise ibyo aramutangarira ahindukirira ishengero rimukurikiye ati,
ndababwire sinari bwabo n'ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli.
Abatumwe basubiye mu nzu basanga wa mushumba akomeye. Hashize igihe gitoya aja mu gisagara citwa Naini. Abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara hasokoroka bagiye guhamba umuntu yari kinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe bamuherekeje ku maziko. Umwami Yesu amubonye mutera akagongwe aramubarira ati,
ntacurira.
Yigira hafi y'inderuzo ayikorako, abari bayikoreye barahagarara. Aravuga ati,
muhungu ndakubariye nti vyuka.
Wari yapfuye aravyuka aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati,
uvugishwa n'Imana ahamba yaserutse muri twebwe kandi Imana igendeye abantu bayo.
Iyo nkuru yiwe ikwiriye Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Abigishwa ba Yohana bamudondera ivyo vyose. Yohana ahamagara babiri mu bigishwa biwe abatuma ku mwami Yesu ngo bamubaze ko ari wa wundi akwiye kuza canke ko bitega uwundi. Abo bagabo bamushikiriye baramubwira bati,
Yohana umubatizi yakudutumye ko ngo tukubaze kuri wa wundi canke ko twitega uwundi.
Muri ako kanya kiza benshi indwara n'ibyago n'ibisigo bibi n'impumyi nyinshi arazihumura, maze arabishura ati,
nimugende mubarire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahiri uwo ivyanje bitazotsitaza.
Abatumwe na Yohana bagiye atangura kubwira ishengero ivya Yohana ati,
mwagiye mu bugaragwa kuraba iki? Mbega n'irenga rihungabanywa n'umuyaga. Ariko mwagiye kuraba iki? Mbega n'umuntu yambaye impuzu nziza. Erega bambara impuzu zishajije n'abiti bamiye baba mu ngo z'abami. Ariko mwajanywe no kuraba iki? Umuntu avugishwa n'Imana? Yegome nivyo, kandi ndababwire aruta uwuvugishwa n'Imana cane. Uwo niwe yanditswe ngumve ngira ntuma integuza yanje imbere y'amaso yawe ikuroraniriza inzira imbere yawe. Ndababwire mu bavyawe n'abagore ntawuruta Yohana, ariko umutoya mu bwami bw'Imana aramuruta.
Kandi abantu bose n'abatoza kori bumvise Yohana bemeye kugororoka kw'Imana kuko babatijwe na Yohana. Ariko abafarisayo n'abigisha ivyagezwe bibujije inama z'Imana kuko batabatijwe nawe.
Nuko abantu b'iki gihe ndabagereranya n'iki? Kandi basa n'igiki? Basa n'abana bicaye mu isoko bahamagarana bati, twavugije imyironge ntimwatamba, twakomye induru ntimwarira. Yohana umubatizi yaje atanywa umutsima, atanywa umuvinyu, mugira muti ahagazwe ko na dayimoni. Umwana w'umuntu yaje ajya anywa, mugira muti nguwo umukunzi w'inda kandi ari n'umunoho w'umuvinyu, inshuti y'abatoza kori n'abanyabyaha. Kandi ubwenge bw'Imana bwerekanwa ko ari ubw'ukuri n'abana babwo bose.
Maze umwe mu bafarisayo aramuhamagara ngo amuzimane. Yinjira mu nzu y'uwo mufarisayo aricara ngo arye. Umugore wo muri ico gisagara yari umunyavyaha, amenye yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo, azana agacupa k'amavuta mota cane, ahagarara inyuma yiwe hafi y'ibirenge vyiwe arira. Atangura kumutonyangiriza amoso zikubirenge, abihanaguza umushatsi wiwe, arabisomagura abisiga ya mavuta. Wa mufarisayo yamuhamagaye abibonye aribwira ati:
"Uwo muntu yabuvugishwa n'Imana yari kumenya uwo mugore mukoze ko uko ari nuko asa, ko ari umunyavyaha."
Yesu aramubwira ati:
"Simon, fisi ico ngomba kukubwira."
Aramwishura ati:
"Mbarira mwigisha."
Aramubwira ati:
"Habaye umuntu yagurana, hari habantu babiri bamufitiye umwenda. Umwe yaramufitiye denari y'amajana 5, uwundi 50. Maze badafise ico kumwishura, azibahebera bombi. Mbega uzorushiriza kumukunda n'uguhe?"
Simoni aramwishura ati:
"Ngira ngo nuwo yahebeye nyinshi."
Nawe aramubwira ati:
"Uvuze ukuri."
Ahindukiriye wa mugore abwira Simoni ati:
"Urabona uwo mugore? Ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koga ibirenge, ariko uwa ntonyangirije amosozi ku birenge abihanaguza umushatsi wiwe. Ntiwansomye, ariko uhereye aho ninjiriye ntiyasizeho kunsomagura ibirenge. Ntiwansutse amavuta ku mutwe, ariko uwansize amavuta mota cane ku birenge. Iki nico gitumye ndakubwira yuko hariwe vya vyaha vyiwe vyinshi, kuko yagize urukundo rwinshi, ariko uhariwe bikagira urukundo ruke."
Abwira wa mugore ati:
"Urahariwe ivyaha vyawe."
Maze abasangira nawe batangura kwibaza bati:
"Uwo ninde kwaharira n'ivyaha?"
Abwira wa mugore ati:
"Ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro."
Luka ikigabane cy'umunani. Hashize igihe gitoya agendagenda mu bisagara no mu mihana, ababwira ijambo ry'Imana, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bwayo. Bamwe 12 bajana nawe, n'abagore bamwe bakirijwe ibisigo n'indwara, Mariya ariwe Magdalene, abadayimoni ndwi bari baramuvuyemwo, na Yohana mukakuza, umukuru w'abakozi bo mu rugo rwa Herode, na Susana, n'abandi bagore benshi bafashisha Yesu n'abigishwa biwe ivyabo. Ishengero ryinshi rirakorana, kandi abavuye mu bisagara byose baza kuri we, abacira umugana ati:
"Umubivyi yasohoye imbuto ziwe akibiba, zimwe zigwa iruhande y'inzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazinobagura, izindi zigwa ku rutare zihejeje kumera ziruma kuko zibuza habombye, izindi zigwa mu mahwa hagati amahwa amerana nazo arazinyoha, izindi zigwa mu ivu ryiza ziramera zama impeke imwe 100 iyindi 100 bityo bityo."
Avuze ibyo avuga n'ijwi rirenga ati:
"Uri n'amatwi yumva niyumve."
Maze abigishwa biwe bamubaza uwo mugani icyo usobanura. Arababwira ati:
"Mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, ariko abasigaye babibarigwa mu migani ngo barabe, yamara ntibabyitegereze, bumve, yamara ntibabitahure. Umugani n'ubu: imbuto n'ijambo ry'Imana. Abiruhande y'inzira n'abaryumvise, maze umwansi yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Abo ku rutare n'aba, iyo bumvise iryo jambo baryakirana umunezero, ariko ntibagira imizi, bizera akanya gato, maze mu gihe kigeragezwa bakarireka. Izaguye mu mahwa n'abaryumvise, maze bariko barigira umwitwaririko wo muri ubu bugingo bo n'ubutunzi n'ibihimbaro byo muri bwo bikabanyoha, ntibama imbuto nziza. Izo mu ivu ryiza n'abumvise iryo jambo bakarigumya mu mitima myiza itunganye, bakamishwa imbuto no kwihangana. Kandi nta wodomeka itara ngo aryubike k'ikintu canke ngo arishire mu rutara, ariko arishira ku gitereko caryo ngo abinjira basange habona. Kuko atacanyegejwe kitazozanwa habona, canke icagizwe ibanga kitazomenyekana kikaja habona. Mwiyubara uburyo mwumva, kuko uwufise azohabwa, kandi uwudafise azokwakwa n'ico yiyumvira ko afise."
Maze nyina n'abavukanye biwe baza hari, ntibashobora kumushikira ku bw'ishengero. Baramubwira bati:
"Umuvyeyi wawe na barumuna bawe bahagaze hanze bagomba kubonana nawe."
Nawe arabishura ati:
"Mama na bene mama, n'ababumva ijambo ry'Imana bakarikora."
Igihe kimwe Yesu n'abigishwa biwe batambukira mu bwato arababwira ati
tujabuke tuje hakurya y'ikiyaga.
Bahera ko baragenda bava ku nkombe, bariko baragenda arasinzira. Haduka igihuhusi cy'umuyaga mu kiyaga, ubwato bwari ko buruzura amazi bari mu irimbi. Baraza baramukangura bati
mwigisha, mwigisha, turapfuye.
Arikangura aziriza ingunza no gusuriranya kw'amazi birahora abagahwekera. Arababaza ati
mbega ukwizera kwanyu kuri hehe?
Baratinya baratangara barabazanya bati
mbega uwo n'umuntu ki kw'abarira n'umuyaga n'amazi bikamwumvira?
Bafata hakurya mu gihugu c'abageraseni kirabana ni Galilaya. Ashitse musozi, umuntu yavuye mu gisagara yinjiwemo n'abadayimoni aramusanganira. Yari amaze iminsi myinshi atampuza cambara, nta nzu yabamwo, yaba mu masenga yimva. Abonye Yesu arasemerera, amwikubita imbere, avuga n'ijwi rirenga ati
mushaka kwikiga Yesu umwana w'Imana isumba byose, ndakwinginze ntunyikerure.
Kuko yari abari iyo mpuhe mihumanye kuva muri uwo muntu yahora imutera kenshi, kandi bamubohesha iminyororo ku maboko no ku maguru bakamurinda, agacagagura ibimuboshe, dayimoni akamutwara nk'agashururu mu bugaragwa. Yesu aramubaza ati
witwa nde?
Aramwishura ati
ndi gitero.
Kuko abadayimoni benshi bari baramwinjiyemo ziramwinginga ngo ntazibarire kuja ikuzimu, kandi hari ubusho bw'ingurube nyinshi zirisha kuri uwo musozi, ziramwinginga ngo azemerere kuzinjiramo. Arazemerera, abadayimoni basokoroka muri uno muntu binjira muri nyangurube. Umukuku wirukira ku gatembwe kiyisuka mu kiyaga, amazi arazimiga. Abaziragira babibonye barahunga, babivuga mu gisagara no mu misozi. Nabo bavayo baza kuraba ibyabaye, bashikaho Yesu ari, basanga wa muntu dayimoni zamuvuyemo yicaye iruhande y'ibirenge bya Yesu yambaye ubwenge bwagarutse. Baratinya. Ababibonye babiganira ingene uwari yinjiwemo n'abadayimoni yakize. Abantu bose bo mu gihugu c'abageraseni gikikije aho baramwinginga ngo vi wabo, kuko bari batewe n'ubwoba bwinshi. Atambukira mu bwato asubira inyuma, ariko wa muntu dayimoni zavuyemo aramwinginga ngo agumane nawe. Ariko aramusezera ati
subiri muhiri wawe ubadondere iby'Imana igukoreye byose.
Aragenda akwiza mu gisagara cyose ibyo Yesu yamukoreye byose. Yesu agarutse ishengero riramusanganira, kuko bose bari bamurorereye. Maze haza umuntu yitwa Yayiro, umukuru w'isengero ry'Abayuda. Yitembagaza imbere y'ibirenge bya Yesu aramwinginga ngo zimuhiriwe, kuko yari afise umukobwa w'ikinege yari amaze imyaka nk'icumi n'ibiri avutse, kandi yariko arahwera. Ariko aragenda ishengero riramubanda. Umugore arwaye ubutinyanka yari abimaranye imyaka icumi n'ibiri, yamariye utwiwe twose kubavuza dutangamo ingemu, ntiyagira ushobora kumukiza. Amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe, ako kanya umugende w'amaraso urakama. Yesu arabaza ati
ninda nkoze ko?
Bose bahakanye. Petero n'abari kumwe nawe baramwishura bati
erega mwigisha, n'ishengero rigutaye hagati rikugundanira ko?
Yesu aramubwira ati
hari uwunkoze ko, kuko numvise ubushobozi bumvuyemwo.
Wa mugore abonye yuko atayoberanye azahinda agashitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso y'abantu bose icatumye amukora ko nuko akize uwo mwanya. Aramubwira ati
mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro.
Akivuga haza umuntu avuye kwa wa mukuru w'isengero ry'Abayuda ati
wa mwana wawe aracikanye, ureke kugora umwigisha.
Maze Yesu abyumvise aramubwira ati
ntutinye, wizere gusa arakira.
Ashitse ku nzu yagira uwundi muntu akundira kwinjirana nawe atari Petero, Yohana na Yakobo na se wa nyamukobwa na nyina, asanga bamuririra bose bishishitira. Arababarira ati
ntaco murira, ntahwereye ariko arasinzirije.
Baramutwenga bamushimanga kuko bari bazi ko yapfuye. Amufata ukuboko avuga n'ijwi rirenga ati
mukobwa, aravyuka.
Ubuzima bwiwe buragaruka acava hasi uwo mwanya. Yesu ababarira ngo bamugaburiye. Abavyeyi biwe baratangara, ariko arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu n'umwe babwira ibibaye. Luka ikigabane cy'icenda. Akoranya bamwe 12 abaha ubushobozi n'ububasha bwose bwo kwirukana dayimoni no gukiza indwara. Abatuma kubarira abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Arababarira ati,
ntimugire ico mujana ku nzira ari inkoni canke isaho canke induhuro canke amahera, kandi ntimutwara imyambaro ibiri, kandi inzu yose muzokwinjiramwo mubari yo mugumamwo kugeza aho muzovira aho hantu. Aho bazokwanka kubakira hose mukiva muri ico gisagara, muzokunkumura umukungu guwo mu birenge byanyu kibi kimenyetso kibabera icabona.
Baragenda bagendagenda mu mihana, bavuga ubutumwa bwiza, bakiriza abarwaye hose. Maze umwami Herode yumvise ibyabaye byose arazazanigwa, kuko bamwe bavuga bati,
Yohana yazutse mu bapfuye.
Abandi bati,
ni Eliya yiseruye.
Abandi bati,
numwe mu bavugishwa n'Imana ba kera yazutse.
Herode aravuga ati,
Yohana ni jewe namwikiriye izosi, mbega uwo ninde numva ko bimeze bityo.
Arondera uko yomubona. Za ntumwa zigarutse zidondera Yesu ibyo zakoze byose. Arabajana abihererana mu gisagara citwa Betsaida, maze ishengero ribimenye riramukurikira. Arabakira ababwira iby'ubwami bw'Imana, kandi abagomba kuvurwa arabakiza. Maze buhaye burira bamwe 12 baramwegera bati,
sezera abantu baje mu mihana no mu misozi impande zose bakindaro baronke ivyo kurya, kuko hano turi mu gahinga.
Arababarira ati,
nimubari mwebwe mubagaburira.
Baramubwira bati,
nta kindi dufise atari udutsima 5 n'udufi 2 keretse tugiye gusumira aba bantu bose.
Kuko bari abagabo nk'5,000. Abarira bigishwa biwe ati,
nimubicarike bari mu mirwi y'abantu nka 55.
Babigira batyo barabicarika bose. Yakira ya mitsima 5 na za fizi 2 ararangamiza, araba mu ijuru, arabihezagira, arabimanyagura, abiha bigishwa ngo babishire imbere y'abantu. Bararya barahaga bose, batororokanya utumanya gutwa imisigazwa twuzura ibiseke 12. Maze ariko arasenga yiherereye, abigishwa biwe bari kumwe nawe arababaza ati,
abantu bagira ngo ndinde?
Baramwishura bati,
bagira ngo Yohana umubatizi, abandi ngo Eliya,
abandi ngo umwe mu bavugishwa n'Imana ba kera yazutse.
Arababaza ati,
ariko mweho mugira ngo ndinde?
Petero aramwishura ati,
uri Kristo w'Imana.
Arabihanikiriza ababarira kutagira umuntu babwira ibyo ati,
umwana w'umuntu akwiye kuzobabazwa uburyo bwinshi no kuzokwangwa n'abashinga ntahe n'abakuru b'abaherezi n'abahinga b'ivyanditswe no kuzokwicwa no kuzozurwa ku munsi ugira 3.
Abwira bose ati,
umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe uko bukeye ankurikire, kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko ubuzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azobukiza. Kandi umuntu byomumarira iki gutunga ibyo mu isi byose niyiyica canke akiya ku bugingo bwiwe? Kuko umuntu wese bizotera isoni kunyemera no kwemera amajambo yanje, n'umwana w'umuntu bizomutera isoni kumwemera ahazozira afise ubwiza bwiwe n'ubwase n'ubw'abamarayika bera. Ariko ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera ubwami bw'Imana.
Hanyuma y'ayo majambo, hashize iminsi 8, ajana Petero, Yohana na Yakobo aduga igisozi aja gusenga. Ariko arasenga, ishusho yo mu maso hiwe ihinduka ukundi, imyambaro yiwe yera derere irakayangana. Abagabo 2 bavugana nawe bari Mose na Eliya. Baboneka bafise ubwiza, bavuga ibyo kurangiza kwiwe yagira aheraheza i Yerusalemu. Petero n'abari kumwe nawe bari baremerewe n'itiro, bikanguye rwose babona ubwiza bwiwe, na ba bagabo 2 bahagararanye nawe. Bagira batandukane nawe, Petero abwira Yesu ati
Mwigisha bitubereye byiza ko turi hano nuko twubaka amahema atatu rimwe ribigi wawe irindi rya Mose irindi rya Eliya
ntiyarazi ico avuga akibivuga igicu cy'igipfungu kiraza kirabatwikira ico gipfungu kikibashikako baratinya ijwi riva muri nyagicu riti
Nguwo umwana wanje natoranije ni mu mwumvu
iryo jwi rishize Yesu aboneka ari umwe barabihora ntiyagira umuntu muri iyo minsi babwira na kimwe mu byo babonye bukeye bwaho bamanutse ico gisozi ishengero ryinshi riramusanganira kandi umugabo wo muri bo avuga n'ijwi rirenga ati
Mwigisha ndakwinginze ndabira umwana kuko namubyaye ari kinege kandi hari mpemwe mufata agatura kaborogo ikamujegeza akabimba ifuro kandi hejeje kumukungagurika gora cyane kumuvamo nanje ninginze abigishwa bawe kuyisenda irabananira
Yesu arishura ati
Yemwe abiki gihe mutizera bibigaba nzogeza ryari kubana namwe no kubihangana zana hano umwana wawe
ariko araza dayimoni mutura hasi iramujegeza cyane Yesu akankamira iyo muhemi humanye akiza uwo muhungu amusubiza se bose batangazwa n'icyubahiro gihambaye cy'Imana ariko bose bagitangarira ibyo yakoze byose abarira bigishwa biwe ati
mushira aya majambo mu matwi yanyu umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abantu
bayobega iryo jambo kandi bararihishwa ngo ntibarimenye batinya kuri mubazi rya ryo kandi havyuka ibihari muri bo by'umukuru wabo wari we ariko Yesu abonye ivyo bihari byo mu mitima yabo yakira kana agahagarika iruhande yiwe arababwira ati
uzokwakira aka kana mu izina ryanje azoba nyakiriye kandi uwunyakiriye aba yakiriye uwantumye kuko umuto muri mwebwe hanyuma ya mwese ariwe mukuru
Yohana aramwishura ati
Mwigisha twabonye umuntu yirukana abadayimoni mu izina ryawe turamubuza kuko atadukurikira
Yesu aramubwira ati
ntimumubuze kuko utari umwansi wanyu ari mu ruhande rwanyu
maze iminsi yiwe yo kuduzwa mu ijuru igirishike yerekeza i Yerusalemu amara amaje kujayo atuma integuza imbere yiwe ziragenda zija mu mihana y'abasamariya kumuteguriza ntibamwakira kuko yerekeje i Yerusalemu abigishwa biwe Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati
mugenzi ugomba ko tubarira umuriro ngo utibe kuva mu ijuru ubayigize nkuko Eliya yakoze
maze arahindukira arabakankamira ati
erega ntimunze umutima wanyu kusa kuko umwana w'umuntu ataje guhonya ubugingo bw'abantu ariko yaje kubukiza
nuko baje mu yindi mihana bariko baragenda mu nzira umuntu aramubwira ati
ndagukurikira huja hose
Yesu aramubwira ati
imbwebwe ziri n'imyobo n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyari ariko umwana w'umuntu we ntagira harambi kumusaya
maze abarira uwundi muntu ati
nkurikira
na wati
mugenzi banze ndekure ngende mpambe data
ariko Yesu aramubarira ati
reka bapfuye bahamba bapfuye babo ariko weho genda wamamaza iby'ubwami bw'Imana
uwundi muntu aramubwira ati
mugenzi ndagukurikira ariko banze undekure je gusezera abo mu rugi wanje
ariko Yesu aramubwira ati
nta muntu afashe isuka irimishwa n'inka araba inyuma abereye ubwami bw'Imana
Luka ikigabane cy'icumi mu nyuma y'ivyo umwami Yesu atoranya abandi 70 atuma babiri babiri ngo babe baragenda mu bisagara byose n'ahantu hose aho yagirace arababwira ati
ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi nibo bake nuko nimwingingenye n'ivyimburwa arungi kabimbuzi mu vyimburwa vyiwe nimugende raba ndabatumye muri nk'abana b'intama mu mabingira hagati nimujana umufuko w'amahera canke isaho canke ibirato kandi ntihagire n'uwo muramukanya mu nzira inzu yose muzokwinjiramwo muzobanze muvuge muti amahoro abe muri iyi nzu niyo abirimwe umunyamahoro amahoro yanyu azoba kuri we nibitamera bityo azobagarukako kandi iyo nzu nyene muzoyigumemwo murya munywa ibyo babahaye kuko umukoza ku ingero yiwe ntimugende murararaguza kandi gisagara cyose mujamwo bakabakira muzorya ibyo babahaye mukiza abarwaye baho mubabwire muti ubwami bw'Imana burabegereye ariko igisagara cyose mujamwo ntibabakire muzosohoke muje mu nzira zacu muti n'umukungu guwo mu gisagara cyanyu ufashe mu birenge byacu turawubakunkumuriye ariko mumenye iki yuko ubwami bw'Imana buri hafi ndababwire kuri wa munsi w'imanza Sodomu hazogira gahengekezo kurusha nya gisagara uzobo nibarakora zini uzobo nibarabetsa ida kuko ibikomeye byakorewe muri mwebwe iyo biba byarakorewe muri Tiro ni Sidoni baba barihanye kera bicaye bambaye amagunira bisize umunyota ariko muri Tiro ni Sidoni hazogira gahengekezo ku munsi w'imanza kurusha mwebwe nawe Kaperinawumu mbega uzoshirwa hejuru ushike ku ijuru oya uzocokezwa ikuzimu ububumviye ni je wabayumviye ububanse ni je wabayanse ubunyasaba yansu wantumye
nuko banwe 70 bagarukana umunezero bati
mugenzi abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe
arababwira ati
nabonye satana avuye mu ijuru akoroka nk'umuravyo ehe ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya ariko ntimunezerezwe nuko izo mpemu zibumvira yamara munezerezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru
uwo mwanya nezerwa cyane muri mpemu yera aravuga ati
ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya ego me data kuko washimye ko biba bityo imbere yawe byose nabihawe na data kandi ntawuzi umwana wari we atari data na data ntawumuzi wari we atari umwana n'uw'umwana agomba kumuhishurira
ahindukirira abigishwa ababwira biherereye ati
harahiri wa maso abona ivyo mubona ndababwira yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abami benshi bagombye kubona ivyo mubona ntibabibona no kumva ivyo mwumva ntibavyumva
maze umwe mu bigisha ivyagezwe ava hasi aramugeza ati
mwigisha nkora iki ngo nzora gubugingo budashira
nawe aramubaza ati
vyanditswe bite mu vyagezwe kandi usoma iki
aramwishura ati
mukundisha uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose kandi mukunda ababanyi banyu nk'uko mwikunda
aramubwira ati
wishuye neza gira utyo uzogira ubugingo
maze uwagombye kuyerekana nk'ugororotse abaza Yesu ati
mbega umubanyi wanje ninde
Yesu aramwishura ati
habaye umuntu yaravuye Yerusalemu ariko aramanuka aje Yeriko agwa mu bambuzi baramukoba baramukubita barigira basigasigaje gatoya gahwera hariho n'umuhereza amanuka muri iyo nzira amurengukako amubonye aciruhande kandi n'umurewa hashitsagira kuno amubonye aciruhande maze umusamariya yari mu nzira ashika kuri we amubonye amutera akagongwe aramwegera amupfuka inguma amutimburisha amavuta ya Elayo n'umuvinyu amushira ku ndogoba yiwe amujana mu ndaro y'abahita aramurwaza ukeya sokoro ridenariyo zibiri azihanye n'indara ati umurwaze kandi ibyo uzotanga byose birenze ibyo ninagaruka nzobikwishura muri abo batatu gira ngo ninde yabonetse ko ari umubanyi uwaguye mu bambuzi
aramwishura ati
n'uwamugiriye imbabazi
Yesu aramubarira ati
nawe genda ugira utyo
maze bariko baragenda bashika mu mihana umugore yitwa Marita aramwakira mushikiza mu nzu yiwe uwo mugore yari afise mwene nyina yitwa Mariya yicara imbere y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe ariko Marita ahagarikira umutima kuzimana byinshi aramwegera aramubwira ati
mugenze ntibikubaje yuko mwene mama yanteranye ibikorwa nuko mubarira mfashe
umwami Yesu aramwishura ati
Marita, Marita, uriganyira wigora muri byinshi. ariki gikwiye gose ni kimwe, erega Mariya hisemwe umugabane mwiza atazokwakwa.
Luka ikigabane cy'icumi na rimwe. Umunsi umwe Yesu yari ahantu ariko arasenga. Ahejeje umwe mu bigishwa biwe aramubwira ati:
Mugenzi, twigishe gusenga nkuko Yohana yigishije abigishwa biwe.
Arababarira ati:
Nimwasenga muvuge muti, Data, izina ryawe ni ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, iminsi yose uduha ibyo kurya bidukwiye, uduharira ibyaha byacu, kuko natwe duhebera abari n'imyenda yacu bose, kandi ntutujane mu bitwosha nabi.
Arababwira ati:
Ninde muri mwebwe afise umugenzi yojiwe mu gicugu akamubwira ati: Mugenzi wanje, ngurana udutsima dutatu, kuko haje umugenzi wanje avuye ku rugendo, nanje ntagira icyo ndamuzimana. Uwo mu nzu yo mwishura ati: Sigaho kungora, namaze kugara, kandi turi kumwe n'abana banje ku buriri, sinshoboye kuvyuka ngo ndayiguhe. Ndababwire, naho atovyurwa n'uko ari umugenzi wiwe ngo ayimuhe, ariko kuko atayagize isoni zo kumugobera, aravyuka akamuha ibyo agomba byose. Nanje ndababwire, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Uko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutse ayugururirwa. Canke muri mwebwe hari umuvyeyi umwana wiwe yomusaba umutsima akamuhibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka, canke yomusaba irigi akamuha sikorupiyo. None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mu ijuru ntazorushiriza gose guha mwemu yera abamumusavye?
Kandi yirukana mu muntu dayimoni itera uburagi. Iyo dayimoni imuvuyemwo, uno muntu wikiraga aravuga, ishengero riratangara. Ariko bamwe muri bo baravuga bati:
Bezeburi, umukuru w'abadayimoni, niwe mushoboza kwirukana abadayimoni.
Abandi bamurondera ko ikimenyetso kiva mu ijuru bamugeza. Nawe amenye ibyo biyumvira, arababwira ati:
Ubwami bwose iyo bwitandukanije ubwabwo burahona, n'inzi iyo yitandukanije iragwa. Na Satani namba yitandukanije ubwiwe, ubwami bwiwe butsora mabute. Kuko muvuga yuko Beyezebura ari wanshoboza kwirukana abadayimoni, ariko jewe namba Beyezebura ari wanshoboza kwirukana abadayimoni, abana banyu bashobozwa nande kubasenda? Nico gituma ari bo bazobatsindisha. Ariko urutoke rw'Imana ni rwaba ari runshoboza kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana burabashikiriye. Umuntu w'inkomeza afise ibigwanisha yateramiye urugo rwiwe, ibintu vyiwe biba mahoro. Ariko uwumurusha inkomezi yaramutse amuteye akamunesha, amwaka ivyo agwanisha vyose yari yizigiye, akanyaga ibintu vyiwe akabigaba. Utamperereye ko aba ari umwansi wanje, kandi udafatanije nanje kwegeranya abasanzaje. Iyi mpemi ihumanya ivuye mu muntu, ica hatagira amazi irondera uburuhukiro, ikabubura ikavuga iti: Reka nsubire mu nzu yanje navuyemo. Ihashitse igasanga ikubuye iteguritse, igacigenda ikazana izindi mpemi indwi ziyirusha ububi, zikinjira zikahaba. Ibya nyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere ububi.
Yesu akivugana n'ishengero, umugore umwe ashira ijwi hejuru aramubwira ati:
Irahiriye inda yakuvyaye n'amabere yakonkeje.
Nawe aramwishura ati:
Cyane cyane hahiriwe abumva ijambo ry'Imana bakaribungabunga.
Ishengero rimaze kugwirirana, atangura kubabwira ati:
Abiki gihe n'abantu babi barondera ikimenyetso, ariko nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso cya Yona. Nk'uko Yona yabaye ikimenyetso ku Banyaninewe, niko umwana w'umuntu azoba kubiki gihe. Umwamikazi w'igihugu cy'i Sheba azovana hasi n'abagabo b'iki gihe ku munsi w'imanza, azobatsindisha kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo, kandi raba uwuruta Salomo ari hano. Abagabo b'Ninewe bazovana hasi n'ab'iki gihe ku munsi w'imanza babatsindishe, kuko bihanye aho bumviye ubutumwa buvuzwe na Yona, kandi raba uwuruta Yona ari hano. Ntawodomeka itarangarishire mu mwobo canke ngo agyubike ku igiseke, ariko arishira ku gitereko caryo ngo abinjira basange habona. Itara ry'umubiri wawe ni ijisho ryawe. Ijisho ryawe iyo ari ryiza, umubiri wawe wose uburi n'umuco, ariko iyo rigwaye umubiri wawe uburi n'umwiza. Nuko rero ugabe umuco uri muri wewe ntubu mwiza, kandi umubiri wawe wose niwa buri n'umuco, atagice na kimwe gifise umwiza, wose uzoburi n'umuco nkuko kwaka kwitara kukuboneshereza.
Akibivuga umufarisayo aramuhamagara ngo muzimane, arinjira aricara ngo arye. Wa mufarisayo abonye atabanje gukaraba atararya biramutangaza. Umwami Yesu aramubwira ati:
Erega mwebwe abafarisayo mwoza inyuma y'igikombe n'inkoko, ariko imbere muri mwebwe mwuzuye ubwambuzi n'ububi. Mwabijujumwe, yaremye urukoba siyo yaremye n'imbere, ariko muzotanga ibiri imbere mu gikombe no mu nkoko mubitangishijwe n'ubuntu, kandi umve byose bizobabera ibiziruwe. Ariko muzobona ibara abafarisayo, kuko mutanga ica cumi c'imbwija, icisogi n'icimboga zose, ariko ubutungane n'ugukunda Imana mukavyirengagiza. Ivyo mwari mukwiye kubikora, vya bindi navyo ntimubireke. Muzobona ibara abafarisayo, kuko mukunda intebe z'icubahiro mu nsengero no kugirwa ko bwakeye mu kibanza c'amakoraniro. Muzobona ibara kuko musa n'imva zitamenyekana, abantu bakazica ko batabizi.
Umwe mu bigisha ivyagezwe aramwishura ati:
Mwigisha, kuvuza utyo natwe uradututse.
Nawe ati:
Namwe abigisha ivyagezwe muzobona ibara, kuko mwikoreza abantu imitwaro itokwikorerwa, namwe ubwanyu iyo mitwaro ntimuyikoze ku rutoke na rumwe. Muzobona ibara kuko mwubakira imva z'abavugishwa n'Imana, basogokuruza abanya aribo babishe. Uko niko mwiyagirije, kandi mwemeye ibyo basogokuruza banyu bakoze, kuko aribo babishe, namwe mububakira imva. Nico catumye Imana ivugisha ubwenge bwayo iti: Nzobatuma kabo mvugisha n'intumwa, bamwe muri bo bazobica, abandi bazobahama, ngo amaraso y'abavugishwa n'Imana bose yavishijwe, uhereye ku kuremwa kw'isi, aronderwe kubika igihe, uhereye ku maraso ya Abeli ukageza ku maraso ya Zakariya yiciwe hagati y'igicaniro n'aheraho urusengero. Ni koko ndababwire, azoronderwa kubika igihe. Muzobona ibara abigisha ibyagezwe, kuko mwatwaye urufunguruzo rw'ubwenge, ntimwinjiye ubwanyu, n'abagomba kwinjira mwarababujije.
Maze asohotse, abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo batangura kumusugereza no kumuyandagaza ko ngo bamuvugishe byinshi, bamutega ngo bafate ijambo bokumva avuga ngo bamurege. Luka ikigabane cy'icumi na kabiri. Muri icyo gihe ishengero ry'abantu ibihumbi byinshi rikoranira kuri we bakandagirana, ahera ku bigishwa biwe arababarira ati:
Mwirinde umwambiro w'abafarisayo niwo buryarya. Nta catwikiriwe kitazotwikururwa, canke canyegejwe kitazomenyekana. Nuko ivyo mwavugiye mu mwiza byose bizokumvikanira mu muco, n'ico mwongoreraniye mu mazu haruguru kizovugirwa ku mazu hejuru. Kandi ndabwira mwebwe abakunzi banje, ntimugatinya bica umubiri hanyuma batagira ikindi bazobagira. Ariko ndabereka iyo mukwiye gutinya, mutinye iyiheza kwica umuntu ikagira ububasha bwo kumukororera muri Gehinomu. Ni koko ndababwire, nimubari iyo mutinya. Mbega utunyoni dutanu ntitugugwa amakuta abiri, ariko kamwe muri two ntikibagirwa imbere y'Imana? Ariko n'umushatsi wo ku mitwe yanyu wose waraharuwe. Ntimutinye, muruta utunyoni twinshi. Kandi ndababwire, umuntu wese azonya aturira imbere y'abantu, umwana w'umuntu azomwaturira imbere y'abamarayika b'Imana. Ariko unyihakanira imbere y'abantu azokwihakanirwa imbere y'abamarayika b'Imana. Kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharirwa, ariko uzodedemba kuri mpemu yera ntazobiharirwa. Kandi niba abajana mu nsengero z'Abayuda bakabashira abakuru n'abaganza, ntimuzohagarikishwa imitima n'ico muzokwireguza n'ingene muzokwiregura canke n'ico muvuga. Kuko muri ako kanya nyene mpemu yera azobabwiriza ivyo mukwiye kuvuga.
Maze umuntu wo mu ishengero ryari rikoraniye aho aramubwira ati:
Mwigisha, mbaririra mwene mama tugabura umwandu.
Aramubaza ati:
Mbega wa mugabo, ninde yashizeho kuba umucamanza wanyu canke kubagaburira ivyanyu?
Kandi arababarira ati:
Murumva, mwirinde kwifuza kose kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bihinda by'ibintu atunze.
Kandi abacira umugana ati:
Habaye umuntu w'umutunzi yari afise itongo rimera cyane, yiyumvira mu mutima wiwe ati: Ndagira nte ko ntagiraho nimburira imirima yanje. Ati: Ndabigenza gutya, ndasambura ibigega byanje, nubaka ibindi binini binini, abariho nimburira imirima yanje yose n'ibintu byanje byose. Nteze mbwira umutima wanje nti: Mutima, ufise ibintu byinshi bizohitira imyaka myinshi, ruhuka, urye, unywe, unezerwe. Maze Imana iramubwira iti: Wagipfuwe, muri iri joro barakwaka ubugingo bwawe. None ibyo woziganije bizoba ibyandu. Umuntu yishingurira ni ko amera atari umutunzi mu by'Imana.
Abwira abigishwa biwe ati:
Nico gitumye ndababarira nti: Ntimukaganyire amagara yanyu ku byo muzorya canke umubiri wanyu ku byo muzokwambara, kuko amagara aruta ibyo kurya n'umubiri uruta imyambaro. Nimwitegereze ibikona ingene bitabiba, ntibishwabure, ntibigire ububiko canke ikigega, kandi Imana irabitunga. Erega mwebwe muruta ibisiga cane. Ninde muri mwebwe kubw'amaganya yiwe yoshobora kwiyongera ko nakangana n'ukuboko kumwe? Nuko ko mudashobora gukora gito rwose, niki gituma mwiganyira ibindi? Nimwitegereze amashurwe ingene akura, ntiyirirwa araruha, ntajisha impuzu, ariko ndababwire na Salomo mu bwiza bwiwe bwose ntiyarashagije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ibyatsi byo ku misozi ityo biriho uwo munsi, ariko nk'ejo bigatererwa mu ziko, mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe abo kwizera gukemye? Kandi ntimukitwarire ikibyo mujya n'ibyo munywa, ntimukiganyire, kuko ibyo byose abanyamahanga bo mu isi ari byo bitwaririka, ariko sarazi ko mubikena. Ariko mwitwariri ku bwami bwiwe niho ibyo muzovyongerwa. Yemwe mwa busho buto, ntimutinye, kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Mugurisha ibyo mufise, muzotanga ibiguzi byabyo ku bw'ubuntu, mwibaririra imipfuka idashira, ubutunzi budashira buri mu ijuru, ahategerwa n'igisuma, atani inyenzi zonona, kuko aho ubutunzi bwanyu burariho imitima yanyu izoba. Mwame mukenyeye, kandi amatara yanyu yame yaka. Nimube nk'abantu barorereye shebuja, igihe agarukira ava mu bukwe, ngo niyaza akaramutsa abace bamwugururira. Harahiriwe abo bashumba, abo shebuja azoza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri, azokenyera bicarike, aza abagaburire. Niyaza mu gicugu canke mu nkoko, akabasanga atyo, bazoba bahirwe. Kandi mumenye iki? Yuki yabanye n'urugo yari asanzwe azi igihe igisuma kiziramwo yogavye, ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye.
Petero aramubaza ati:
Mbega mugenzi, uwo mugani ni twebwe twenye n'uwuciriye canke uwuciriye n'abandi bose?
Umwami Yesu nawe aramubaza ati:
Ninde munyabigega wo kwizigirwa w'ubwenge, shebuja yosigara nabo mu rugo rwiwe ngo abagaburire ku ngero yabo igihe kigeze? Harahiriwe uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise byose. Ariko uwo mushumba niyibwira mu mutima wiwe ati: Databuja aracatevye kuza, maze agatangura gukubita abashumba n'injoreke, akaja mu byo kwirira no kwinywera akaborerwa, shebuja w'uwo mushumba azoza ku munsi atamwiteze, no mu gihe atazi, azomuhana vy'akarorero, amusangize umugabane wiwe n'abatizera. Kandi uwo mushumba yarazi ibyo shebuja agomba, ntiyitegure, ntakore ibyo agomba, azokubitwa nyinshi. Ariko utarabizi, agakora ibikwiye kumukubitisha, azokubitwa nkeya. Uwahawe byinshi wese azobazwa byinshi, uwabikijwe byinshi niwe bazorushiriza kwaka byinshi. Naje guta umuriro mu isi, none yaba wari umaze gufatwa, nta kindi mba nkigomba. Hariho umubatizo nkwiye kubatizwa. Umubabaro mfise mu mutima ntuzohera ntarawubatizwa. Mbega mwiyumvira ko naje kuzana amahoro mu isi? Ndababwire, siko biri, ariko naje kubajyanisha. Kuko uhereye ubu, ahazoba batanu mu nzu imwe bazokwicamo ibice, batatu bagwanye babiri na babiri bagwanye batatu. Umwana azotandukana na se n'umwana nuko, umukobwa azotandukana na nyina, na nyina n'umukobwa nuko inabuka azotandukana n'umukazana wiwe n'umukazana na inabukwe nuko
kandi abwira ishengero ati
iyo mubonye igicu kivuye mu burengero muca mugira ngo imvura iraguye kandi niko biba iyo mubonye umuyaga uturutse mu bumanuko mugira ngo haraba indugumba kandi niko biba mwandyaryamwe murazi kugenzura isi n'ijuru niki kibabuza kugendeza iki gihe kandi namwe ubwanyu niki kibabuza kugenzura ibyo kugororoka niwajana n'ukurega muja kumushinga ntahe mukiri mu nzira ushishikare kuringaniza nawe ngo ntagukwegere ku mucamanza umucamanza akaguha umusoda akagushira mu ibohero ndakubwire uzohava na gatoya utishuye n'ihera rya nyuma.
Luka ikigabane cy'icumi na gatatu. Icyo gihe abantu bari aho bamwiganira iby'abanyagaliraya Pilato yishe akavanga amaraso yabo n'ay'ibitungwa bari ko barashikana. Arababaza ati
mbega mwiyumvira yuko abo banyagaliraya barusha abandi banyagaliraya kuba abanyabyaha kuko bagizwe batyo? Ndababwire siko biri, ariko nimutihana namwe muzohona mutyo mwese. Chanke babandi 18 bamwe umunara muremure w'amatafari w'isiro wamu wahomvukeyeko ukabica mwiyumvira yuko barusha abandi b'i Yerusalemu bose kuba abanyabicumuro? Oya namba siko biri, namwebwe nimutihana muzohona mutyo mwese.
Kandi abaciri uwo mugana ati
habaye umuntu yari afise igiti cy'umusukoni cyatewe mu murima wiwe w'umuzabibu akirondera ko ivyamwa arabibura abwira umukozi w'uwo murima w'inzabibu ati raba ubu haheze imyaka itatu nza kurondera ibyamwa ku giti cy'umusukoni sindabibone n'uwuce kigasaririka aha hantu. Nawe aramwishura ati ehe databuja kireka umwaka nawo ndacorohereze ndagitabirire hanyuma n'icama isukoni bizoba ari byiza ariko niyo kitama uzogica.
Ku munsi w'isabato Yesu yariko yigishiriza mu rusengero rumwe rw'Abayuda. Hari umugore yinjiyemo n'impwemi itera ubumuga, yari amaze imyaka 18 ahetamye adashobora kunamuka na gatoya. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati
nyina wanje urabohoga ubumuga bwawe.
Amurambika ku biganza, uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Ariko umukuru w'isengero ry'Abayuda yitonganiriza iby'uko Yesu akijije umuntu ku isabato, abwira abantu ati
hariho iminsi itandatu ikwiye gukorwa ko ibikorwa muba ariyo muza ko mukizwe, ariko atari ku munsi w'isabato.
Umwami Yesu aramwishura ati
mwandyaryamwe, mbega umuntu wese muri mwebwe ntazitura inka yiwe canke indogoba yiwe mu ruhongore ku isabato akayijana akayishora ku mugezi? None ubu ko ari umukobwa wa Aburahamu yaboshwe na Satani iyo myaka 18 yose, ntakwiye kubohorwa iyo ngoyi ku munsi w'isabato?
Akivuga ivyo, abamurwanya bose baramaramara, ishengero ryose rinezererwa ibyiza by'agahebuza yakora byose. Kandi aravuga ati
ubwami bw'Imana busa n'iki, kandi ndabushushanye n'igiki? Busa n'akabuto k'umukaratusi umuntu yakiriye akagatera mu ntabire yiwe kagakura kakaba igiti, inyoni zo mu kirere zikarika mu mashami yacu.
Yongera kuvuga ati
ubwami bw'Imana ndabushushanye n'igiki? Busa n'umwambira umugore yakiriye akawuvanga n'ingero zitatu zifu gushitsaho ikakamye yose.
Ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha ari ku rugendo aje Yerusalemu, umuntu aramubaza ati
mugenzi mbega abakizwa ni bake?
Nawe arababarira ati
mushishikare guca mu irembo ripfunganye, ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Nyene inzu niyaheza guhaguruka akugara urugi mugatangura gukomanga muhagaze hanze mukavuga ko umupfaso nabugururira, nihazovuga ko atabazi atazi niyo muvuye. Niho muzotangura kuvuga ko mwarira mwanywera imbere yiwe kandi yigishiriza mu nzira ziwanyu. Azobabwira ati ndababwire sinzi iyo muvuye, mviraho mwebwe mwese mwabakora ibiziramwe. Aho niho hazobamarira no kujyanya isya z'amenyo, aho muzobonera Aburahamu Isaka, Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana, namwe muhindiwe hanze. Hazoza bava mu buseruko, mu burengero, mu buraruko no mu bumanuko, bazokwicara mu bwami bw'Imana. Kandi harabi inyuma bazoba b'imbere, n'ab'imbere bazoba b'inyuma.
Uwo mwanya haza abafarisayo bamwe baramubarira bati:
Nuve hano ugende, kuko Herode agomba kukwica.
Arababarira ati:
Nimugende mubwire iyo mbwebwe ko nirukana abadayimoni, ngize abantu umunsi n'ejo, ku munsi ugira gatatu nzotunganywa rwose. Ariko nkwiye kugenda uwo munsi n'ejo na hirya y'ejo, kuko bidashoboka kuvugishwa n'Imana yicwa atari Yerusalemu. Ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana, ugatera amabuye abagutumweko. Ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe, nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayibundikira mu byubi byayo, ntimwakunda. Raba inzu yanyu murayitanya izocika umusaka, kandi ndababwire, ntimukimbona kugeza aho muzovugira muti, hashemezwe uwuje mu izina ry'Uhoraho.
Luka, ikigabane cy'14. Yinjiye mu nzu y'umwe mu bakuru b'abafarisayo ku isabato kurya, baramugenza. Imbere yiwe hari umuntu arwaye urusina. Yesu abaza abigisha ibyagezwe n'abafarisayo ati:
Mbega biremerwa gukiza umuntu ku isabato canke ntivyemerwa?
Maze barihorera. Aramufata, aramukiza, aramusezera. Kandi arababaza ati:
Ninde muri mwebwe afise umwana canke inka, hogira igikorokera mwiriba, ntiyoca gikurayo ku isabato?
Ntibashobora kumwishura muri ibyo. Kandi acira umugana batumiwe, abonye ingene batanguranwa ibyicaro by'icubahiro. Arababwira ati:
Umuntu niyagutorera ubukwe, ntuzokwicare mu cicaro c'abakuru, ngo kumbure ntihabeho umuntu akurusha icubahiro yatowe. Kandi uwabatoye mwempa akaza akakubwira ati: Nubisu wahicare, niho uzomaramara, ukagenda ukicara inyuma y'abandi bose. Ariko niwatumirwa, ugende wicare inyuma y'abandi bose, kugira ngo uwagutoye aje akubwire ati: Igira ino haruguru mugenzi. Niho uzobona icubahiro imbere yabo mwicaranye musangira bose. Kuko umuntu wese yishira hejuru azocishwa bugufi, kandi uwicisha bugufi azoshirwa hejuru.
Kandi abwira uwamutumiye ati:
Niwategura inzimano ku murango canke mwijoro, uzotumira abagenzi bawe canke abo muvukana canke inshuti zawe canke ababanyi bawe b'abatunzi, kuko kumbure nabo bogutumira bakagusubiriza. Ariko niwategura inzimano, upfuma utumira aboro, ibirema, abacumbagira n'impumyi, niho uzobuhiriwe, kuko badafise ibyo kukwishura, ariko uzokwishurwa mu izuka ry'abagororotsi.
Maze umwe mu bicaranye nawe abyumvise aramubwira ati:
Harahiri uzorira mu bwami bw'Imana.
Nawe aramubwira ati:
Habaye umuntu yarondeje amazimano menshi, atumira benshi. Igihe cyo kurya gishitse, atuma umushumba wiwe kubarira batowe ngo baze, kuko bihejeje gutegurwa. Bose bahuriza hamwe umutima wo kwidohora, baramwisaba. Uwa mbere ati: Naguze itongo, nkwiye kuja kuriraba, ndakwinginze, uramvugira ntunge. Ubundi ati: Naguze inka 10, ngiye kuzirimisha ngo ndabe, ndakwinginze, uramvugira ntunge. Ubundi ati: Narongoye, nico kimbujije kuza. Maze wa mushumba agarutse abwira shebuja uko byagenze. Nyene urugararaka abarira umushumba wiwe ati: Genda n'ingoga uje mu nzira zagutse no mu nzira ntonto zo mu gisagara, uzane hanaboro n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira. Umushumba wiwe ati: Mugenzi, icumba ariye ndagikoze, ariko imyanya iracasigaye. Shebuja abarira uno mushumba wiwe ati: Genda uje mu nzira zagutse no mu mihora, ubagobere baze, kugira ngo inzu yanje yuzure. Ndababwira yuko ata muntu n'umwe wo muri abo natumiye aza kugira icyo atamira mu byo nabateguriye.
Kandi ishengero ryinshi ryari rijanye nawe arahindukira arababwira ati:
Umuntu niyanza ko, ntiyankese nyina, umugore wiwe, abana biwe, abavukanyi biwe, bashiki biwe, mbere n'amagara yiwe nayo, ntashobora kuba umwigishwa wanje. Utikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire, ntashobora kuba umwigishwa wanje. Ninde muri mwebwe agomba kuba ku munara w'amatafari muremure ntiyobanza kwicara akarimbura igitigiri cy'amahera yo wubaka ngamenye yuko afisa yo wuheraheza ngo kumbure yobahejeje kubaka amatafari y'intango ntashobore kuwuzuza ababibonye bose bagatangura kumutwenga bavuga ko yatanguye kubaka ntashobore kuzuza canke hari umwami yoba agiye guhura n'uwundi ngo bagwane ntiyobanza kwicara akaja inama ko yoshobora kujana ingabo 10,000 guhwana n'uwumuteye ari n'ingabo 20,000 bisanzwe atari ko biri wa wundi akiri kure cane amutuma ko intumwa akamubaza indishi iyo muhango babana amahoro niko biri umuntu wese muri mwebwe adaheba ibyo afise byose ntashobora kuba umwigishwa wanje umunyu ni mwiza ariko umunyu uwo woshira uburyohe woba ukiryoshwa n'igiki ntacumaze mu murima canke mwicukiro bapfa kuwuta uri n'amatwi yumva niyumve.
Luka ikigabane cy'15. Abatoza kori bose n'abanyavyaha bari ko baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abahinga b'ivyanditswe baridodomba bati:
uwo yiyegereza abanyavyaha agasangira nabo.
Abacira umugana ati:
hogira umuntu muri mwebwe afise intama 100 yozimize imwe muri zo ntiyosiga izindi 99 mu gahinga akaja kurondera iyazimiye kugeza hayibonera yayibonye ayiterera ku bituga anezerewe yashika mu rugo agahamagara inshuti ziwe n'ababanyi biwe akababwira ati: tunezeranwe kuko ndabonye intama yanje yari yazimiye. Ndababwira yuko mwijuru bazonezererwa batyo umunyabyaha umwe yihanye bakamurutisha abagororotse 99 batarinda kwihana. Canke umugore yogira amaheri 10 akabura rimwe ntiyodomeka itara agakubura inzu akarondera ashishikaye kugeza haribonera yaribonye ahamagara inshuti ziwe n'ababanyi biwe akababwira ko anezerewe kuko abonye ihera yari yazimije. Ndababwire uko niko haba umunezero imbere y'abamarayika b'Imana kubw'umunyabyaha umwe yihanye.
Kandi arababwira ati:
habaye umuntu yari afise abahungu 2. Umuherereza abwira sati: data, numpa umugabane w'ibintu notwaye. Abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike ishize, umuherereza akoranya ibintu byiwe byose, aragenda, aja mu kindi gihugu ca kure, ashiseyo, asesagurira ibintu byiwe mu buhumbu. Abimaze byose, ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu, atangura gufutana. Aragenda, ashumba ku muntu wo muri ico gihugu, amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya, ntihagira uwubimunutsa. Yisubiyemwo aribwira ati: abacangero ba data bangana kuriya, kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza, nayo jeho inzara iriko iranyicira hano. Reka mve hasi nje kwa data, ndamubwire nti: data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe, fumungira umucangero wawe. Ava hasi aja kwa se, samubona kiri kure, amutera akagongwe, arirukanga, amugwa mu nda, aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati: data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Maze sabarira abashumba biwe ati: nimuzane n'ingoga ikanzu iruta izindi, muyimwambike, mumwambike n'impeta ku rutoke n'ibirato mu birenge. Muzane ya nka ivyibushe inuze, muyibage, turye tunezerwe, kuko umwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Nuko batangura kunezerwa. Ariko umwana wiwe w'imfura yari mu murima, ariko araza, agira ashike ku nzu, yumva inanga n'intambo. Ahamagara umwe mu bashumba, amubaza ibibaye ivyo ari vyo. Aramwishura ati: murumunawe yaje, so yamubagiye yanka ivyibushe inuze kuko amubonye agikomeye. Araraka yanka kwinjira. Sarasohoka aramwinginga. Maze abwira sati: raba iyi myaka ingana itya ndagukorera, ntaho nigeze kwanka ico wangeze ko, nanje ntaho wigeze kumpa n'agasuguru ngo nezeranwe n'abagenzi. Maze uwo mwana wawe aje, yamaze ivyawe abisambanisha, umubagira ishuri inuze. nawe aramubwira ati: "Mwana wanjye, tubana iminsi yose kandi byanjye byose ni ibyawe." Ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye. Kuko uwo murumunawe yari yapfuye, none arazutse. Yari yarazimiye, none arabonetse.
Luka ikigabane cy'16. Maze abwira abigishwa biwe ati:
"Habaye umuntu w'umutunzi yari afise umukuru w'abakozi bo mu rugo rwiwe, bamumurega ko kwasesagura ibintu byiwe. Aramuhamagaza, aramubaza ati: "Ivyo ndakumva ko nibiki. Haruri igitigiri c'ivyo wabikijwe, kuko utagikwiye kuba umukuru w'abakozi bo mu rugo rwanje." Uwo mukuru w'abakozi bo mu rugo aribaza ati: "Mbe ndabigire gute? Ko databuja agira nsohore mu bubwiriza bwanje. Sinshobora kurima, binteye isoni ko nosegerereza. Ndazi ico nkora ngo ninasohorwa mu bubwiriza bazontunge mbe mu ngo zabo." Ahamagara abari n'imyenda ya shebuja bose umwe umwe, abaza uwa mbere ati: "Harya databuja umufitiye ibingana iki?" Aramwishura ati: "Ingeri ijana z'amavuta ya Elayo." Nawe ati: "Akira ikete ryawe, wicare n'ingoga, wandike 50." Kandi abaza uwundi ati: "Harya weho umufitiye ibingana iki?" Aramwishura ati: "Ingeri ijana z'ingano." Aramubarira ati: "Akira ikete ryawe, wandike 80. Nuko shebuja ashima uwo munyabigega gabitanya, kuko yakoze iby'ubwenge, kuko abana b'iki gihe bagira ubwenge mu by'ubu bugingo kurusha abana b'umuco. Nanje ndababwire, itunga ribi mu ryironkeshereza inshuti, ngo niryabura bazobatunge mube muri zango zitazoshira. Ukora ibyo yizigiwe ko kucoroshe cyane, agira atyo no kugikomeye. Ugabitanya kucoroshe cyane, agabitanya no kugikomeye. Namba mutabaye abizigirwa kwitunga ribi mubikijwe, ninda zobabitsa itunga nyaryo. Kandi namba mudakora ibyo mwizigiwe ko kuvya abandi mwabikijwe, ninda zobaha ibyo mwokwiganzira. Nta muntu asaba abami babiri, yo kwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga."
Abafarisayo bari abantu bakunda itunga, bumvise ibyo byose baramutwenga cyane. Arababwira ati:
"Mwebwe mugomba kwiyerekana nk'abagororotse mu maso y'abantu, ariko Imana irazi imitima yanyu, kuko igishizwe hejuru mu bantu ari gisesema mu maso y'Imana. Ivyagezwe bo n'amajambo y'abavugishwa n'Imana vyabayeho gushitsa igihe ca Yohana. Uhereye ico gihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana niho bwavugiwe, umuntu wese akabutanguranirwa. Icoroshe nuko ijuru n'isi vyovaho, hakakazatsa na kamwe kova ku rudome rumwe rwo mu vyagezwe. Umuntu wese yirukana umugore wiwe, akarongora uwundi, abasambanye, kandi n'uwurongora umugore yahukanye n'umugabo wiwe abasambanye. Habaye umuntu w'umutunzi yambara impuzu zitukura z'igiciro kinini n'izera nziza, yamadibamye mu vyiza iminsi yose. Kandi hariho n'umworo yitwa Razaro, yatembagara ku irembo ryiwe yatonyanga ibisebe. Yifuza guhazwa n'udukorokera munsi y'imeza y'uno mutunzi, kandi mbwa nazo zaraza zikamurigata ibisebe. Hanyuma rero wa mworo arapfa, abamarayika bamujana mu gikiriza cya Aburahamu. Na nyamutunzi arapfa, arahambwa. Ari kuzimu, ararangamiza, ababazwa cyane, abona Aburahamu ari kure, na Razaro ari mu gikiriza ciwe. Aratabaza ati: "Aburahamu umubyeyi, ngirira ikigongwe, rungi karazara ko zisonga y'urutoke mu mazi, afuvye ururimi, kuko nsesererejwe muri uru rubeya." Aburahamu aramubwira ati: "Mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Razaro nawe yahawe bibi. None amariwe imibabaro hano, nawe uraseserezwa. Mbere ukuye n'ibyo, hagati yacu namwe hariho imanga ihambaye yashyizweho kugira ngo nihagira abagomba kuva ino bakajyaho muri, ntibabishobore, kandi ngo ntibaviyo ngo bashikaho turi." Nawe ati: "Ndakwinginze se mubyeyi, umurungike mu rugo kwa data, kuko mfise bene mama batanu, ababwire uko bimeze, ngo nabo ntibazoze hano hantu ho kubabarizwa." Aburahamu aramubwira ati: "Bafise ibya Mose n'iby'abavugishwa n'Imana, nibabumvire." Nawe ati: "Oyaye Aburahamu mubyeyi, ariko ni haja yuvuye mu bapfuye bazokwihana. Aramubwira ati, nibatumbira Mose n'abavugishwa n'Imana ntibokwemera naho umuntu yozuka mu bapfuye.
Luka ikigabane cy'17. Kandi abwira abigishwa biwe ati,
ibitsitaza abantu ntibizobura kuza, ariko ubizana zobo nibara. Ivyo bavyiza nuko yohambirirwa urusyo ruremereye kwizosi agateregwa mu kiyaga, hakatsitaza n'umwe muri aba bato. Mwirinde mugenzawe musangiye ukwizera niyakora icaha umuhanure niyihana umuharire, kandi niyakugirira nabi indwi ku munsi umwe agahindukira injuri indwi akubwira ko yihanye uzobimuharire.
Kandi za ntumwa zibwira umwami Yesu ziti,
nutwongera ukwizera.
Umwami arabishura ati,
namba mufise ukwizera kungana n'akabuto k'umukaratusi mwobarira ikigiti cy'umusukamino muti, randuka ubadikwe mu kiyaga kandi cobumvira. Ariko ninde muri mwebwe afise umushumba amurimira canke muragirira intama, iyo yinjiye avuye ku kivi canke kuragira, mbega yomubarira ko azana ingoga akicara karya? Ariko ntiyomubarira ko yarura ivyo kurya vyiwe agakenyera akamugaburira, gushika hahejeje kurya no kunywa nawe hanyuma abone kurya no kunywa? Mbega akengurukira uwo mugurano kuko yakoze ibyo yamugezeko? Muba ariko namwe mugira nimwaheza gukora ibyo mwagezweko byose, muvuge ko muri abaja gusa mwakoze ibyo mwategerezwa gukora byonyine.
Maze bari mu nzira baje Yerusalemu, aca hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Ashitse mu mihana asanganirwa n'abanyamibembe 10 bahagarara kure baratabaza cane bati,
Yesu mwigisha tugirira imbabazi.
Ababonye arababwira ati,
nimugende mwiyereka abaherezi.
Bariko baragenda barakira barahumanuka. Umwe muri babonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge vyiwe aramushima. Kandi uwo yari umusamariya. Yesu arabaza ati,
ntibahumanutse bose uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari uwo munyamahanga?
Kandi aramubarira ati,
va hasi ugende, ukwizera kwawe kuragukijije.
Abafarisayo bamubajije igihe ubwami bw'Imana buzozira, arabishura ati,
ubwami bw'Imana ntibuzoza bwerekanwa, kandi ntibazovuga bati ehe ngubu canke ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe.
Abwira abigishwa biwe ati,
hazoza iminsi muzokwifurizamwo kubona umunsi umwe musa w'umwana w'umuntu ntimuzowubona, kandi bazobabwira ngo nguriya canke ngo ngubu, ntimuzojeyo kandi ntimubakurikire. Kuko nk'uko umuravyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko ni ku mwana w'umuntu azoba ku munsi wiwe. Ariko akwiye kuzobanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwankwa n'ab'iki gihe, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato umwuzuru ukaza ukabahonya bose. No mu minsi ya Loti byabaye bityo, bararya, baranywa, baradandaza, baragura, baratera, barubaka. Maze umunsi Loti yaviriye i Sodomu, umuriro n'ibizuku biratibuka bivuye mu ijuru birabahonya bose. Niko bizoba umunsi umwana w'umuntu azoserukirako. Uwo munsi uzoba ari hejuru ku nzu, ibintu byiwe biri mu nzu, ntazokururutswe no kubisahura. N'uwuri mu mirima nuko ntazosubira inyuma. Mwibuke mukaroti, uzogerageza gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe azoburokora. Ndababwire, muri iryo joro abantu babiri bazoba ku buriri bumwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Aho abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Aho babiri bazoba mu mirima, umwe azojanwa uwundi arekwe.
Baramubaza bati,
bizoba hehe ga mushingantara?
Arabishura ati,
aho umubyimba uri hose niho ibikona bizokoranira.
Luka ikigabane cy'18. abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. Arababwira ati:
mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana ntagira udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuriwe kenshi aramusaba ko amucira urubanza rumukiza umwansi wiwe. Amara iminsi atemera, ariko hanyuma aribwira ati: naho ntatinya Imana kandi singira isoni z'abantu, ariko kuko uwo mupfakaza ngoye ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyamaze iminsi yose akanzigiriza.
Kandi umwami Yesu aravuga ati:
nimwumve iby'uwo mucamanza gabitanya yavuze. None mbega Imana ntizocira urubanza rukiza abo yatoranije bayiborogera ku murango no mu ijoro naho ibatebya? Ndababwira yuko izorubacira vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza ndega azosanga ukwizera mu isi.
Uwo mugani nawe awucira abiyizigira ubwabo ko bagororotse bagakengera abandi bose ati:
abantu babiri baduze baja mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo uwundi yari umutoza kori. Umufarisayo ahagaze asengera ku mutima wiwe ati: Mana, ndagushimye yuko ntameze nk'abandi bose, abasahura, abagabitanya, abasambanyi canke n'abameze nk'ujya mutoza kori. Mu minsi ndwi yose nisonzesha kabiri, ntanga ica cumi c'ivyo ndonka vyose. Ariko wa mutoza kori ahagaze kure ntiyagomba no kurangamiza ngo arabe mu ijuru, ariko arishishitira ati: Mana, ngirira ikigongwe, ndi umunyavyaha. Ndababwire, uwo muntu yamanutse ajiwe atsindanishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshirwa hejuru.
Maze bamuzanira abana babo b'inzoya ngo abakoreko. Abigishwa babibonye barabakankamira, maze Yesu arabahamagara ati:
nimureke abana bato baza aho ndi, ntimubabuze, kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze batyo. Ndababwira ukuri, utazokwakira ubwami bw'Imana nk'umwana muto ntazobwinjiramwo na gatoya.
Umukuru w'isengero ry'Abayuda aramubaza ati:
mwigisha mwiza, nkore iki ngo nzorage ubugingo budashira?
Yesu aramubaza ati:
unyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe, niwe Mana. Urazi ivyagezwe ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukagiriza abandi ibinyoma, wubahe so na nyoko.
Aramubwira ati:
ibyo byose narabyitondeye mpere muto bwanje.
Yesu abyumvise aramubwira ati:
nubu uracahajije kimwe, shora ibyo ufise byose ugabira aboro, niho uzogira itunga mu ijuru, ute kuzunkurikire.
Maze yumvise ibyo arababara cane, kuko yari atunze byinshi. Yesu amwitegereje aravuga ati:
erega biragoye ko aba byinshi binjira mu bwami bw'Imana, kuko icorosha ari uko ingamiya yoca mu izuru ry'urushinge hako umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana.
Ababyumvise baravuga bati:
ubu rero nindashobora gukizwa.
Maze arababwira ati:
ibidashobokera abantu bishobokera Imana.
Petero aravuga ati:
raba, twebwe twaretse ivyacu turagukurikira.
Arababwira ati:
ndababwira ukuri, nta waretse inzu canke umugore canke abavukanyi biwe canke abavyeyi canke abana kubw'ubwami bw'Imana atazobishumbushwa umurengera muri iki gihe no mu gihe kizoza atazohabwa ubugingo budashira.
Yihereranya bamwe cumi na babiri arababwira ati:
ehe, turaduzi Yerusalemu, kandi ibyanditswe n'abavugishwa n'Imana byose bizoshika ku mwana w'umuntu. Azoshirwa mu maboko y'abanyamahanga, acokorwe, ateterezwe, avumwe amate, kandi bazomushishagura bamwice, ku munsi ugira gatatu azozuka.
Ntibagira icyo batahura muri ibyo, kandi iryo jambo bari barihishijwe ntibamenye ibyo babwiwe. Ageze hafi Yeriko, hari impumyi yicaye iruhande y'inzira isegerereza. Yumvise ishengero rihita, ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati:
ni Yesu Munyanazareti ahita.
Irasemerera iti:
Yesu, mwana wa Dawidi, girira imbabazi.
Abagiye imbere barayizibiranya ngo ihore, ariko irushiriza cyane gutakamba iti:
mwana wa Dawidi, girira imbabazi.
Yesu arahagarara avuga ko bayimuzanira. Ishitse hafi arayibaza ati:
ugomba ko ndagukorera iki?
Iramwishura iti:
ndagomba guhumuka mwami wanje.
Yesu arayibwira ati,
humuka, ukwizera kwawe kuragukijije.
Aca humuka buno nyene amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Luka ikigabane cy'19. Ashikiye Yeriko ariko arahaca. Hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa, bimwangira kubwishengero kuko yari mugufi. Arirukangaje imbere yurira igiti cyitwa umusukomora ngo murabe kuko yagirace muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza aramubarira ati,
Zakayo, ururuka vuba kuko uwo munsi nkwiye kurari wawe.
Yururuka vuba amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati,
ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha.
Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati,
Laba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane.
Yesu amuvuga ko ati,
uwo munsi agakiza agashitse muri iyi nzu kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye.
Bakiri ko barumva ivyo avyongera ku mugani kuko yari hafi i Yerusalemu, kandi kuko biyumvira yuko ubwami bw'Imana bugira bubone kuwo mwanya. Nuko aravuga ati,
habaye umuganwa yagiye mu gihugu cya kure kwimikirwayo ngo agaruke, ahamagara 10 bo mubishikira biwe, abaha ibingorongoro 10 by'izahabu, arababarira ati, muyacuruze gushikaho nzozira. Ariko abantu biwe baramwanka bamukurikiza intumwa bati, uwo ntitugomba kwatuganza. Agarutse amaze kwimikwa ahamagaza ababishikira yasigaranye ya mahera ngo amenye inyungu umuntu wese yungutsemwo mu kuyacuruza. Uwa mbere arengutse aravuga ati, mugenzi, ibingorongoro byawe byungutsemo ibindi bingorongoro by'inzahabu 10. Aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza, ko wabaye umwizigirwa no kuri gito cyane n'ubu umutware w'ibisagara 10. Uwa kabiri arengutse aravuga ati, mugenzi, ibingorongoro byawe byungutsemo ibindi bingorongoro 5. Uwo nawe aramubarira ati, nawe twari ibisagara 5. Uwundi arengutse aravuga ati, mugenzi, ngiki kingorongoro cawe nabitse gitekeye mu kiremo, kuko nagutinye kuri umuntu w'umuhambazi uterura ibyo utahateretse, wimbura ibyo utarimye. Aramubwira ati, ndagucira urubanza ku byakuvuye mu kanwa, wa muntu wanje mubiwe. Ko wari uzi yuko ndi umuntu w'umuhambazi, nterura ibyo ntahateretse, nimbura ibyo ntarimye. None se cakubujije guha abacuruza amahera yanje? Nanje nagaruka nkayakwaka n'inyungu yayo. Abarira bahagaze hati, ni mu mwake cya kingorongoro mu gihe ufise ibingorongoro 10. Baramubwira bati, mugenzi, mbega ko afise 10. Ndababwira, ufise wese azohabwa, ariko udafise azokwakwa n'icyo yari afise. Ariko abo bansi banje batakunze ko ndabaganza, nimubazane hano mubicira imbere yanje.
Yesu ahejeje kuvuga ibyo aje imbere aduga aje i Yerusalemu. Ageze hafi y'i Betifage n'i Betaniya ku musozi witwa Elayono, atuma babiri bo mu bigishwa arababarira ati,
nimuje muri iriya mihana iri imbere yanyu, nimwayishikamwo murabona inyana y'indogo biziritse, ata muntu yigeze kuyigenderako, muyizitule muyizane. Kandi nihagira uwubabaza igitumye muyizitura, mumwishure ko sobuja ari wayigomba.
Abatumwe baragenda babisanga uko yabibabwiye. Bariko barazitura ya nyana y'indogoba, bene yo barababaza bati,
ko muzitura iyo nyana ni biki?
Barabishura bati,
databuja ni wayigomba.
Bayizanira Yesu, bayishyira ko impuzu zabo, bayitereka ko Yesu. Ariko aragenda basasa impuzu zabo mu nzira. Agira shike ageze kukamanuka k'umusozi wa Elayono, ishengero ryose ry'abigishwa ritangura kunezerwa no guhimbaza Imana n'ijwi rirenga bayishimira ibitangaza babonye byose bati, Abafarisayo bamwe bo mu ishengero baramubarira bati,
mwigisha, zibiza abigishwa bawe.
Arabishura ati,
ndababwira, abani bahora amabuye arasemerera.
Ashitse hafi abona igisagara arakirira ati:
"Umunsi yumenye iby'amahoro ariko ubu bihishijwe amaso yawe. Kuko iminsi izokuza ko aho abansi bawe bazokurundira ikirundo c'ivu kigukikije, nabo ubwabo bakagukikiza, bakakugariza impande zose, bakagukekana n'abana bawe bo muri wewe, kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretse kurindi, kuko utamenye igihe wagendewemwo."
Yinjira mu rusengero atangura guhindira hanze abarudandarizamwo, arababwira ati:
"Yanditswe ngo ingoro yanjye izoba inzu yo gusengeramwo, ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga ry'abambutsi."
Kandi yigishiriza mu rusengero iminsi yose. Ariko abaherezi bakuru n'abahinga b'ibyanditswe n'abantu bakuru bakuru bo muri ubwo bwoko barondera ingene bomwica, babura uko bamubwira, kuko abantu bose bari bamurundanye ko batamariwe. Luka ikigabane cya 20. Umunsi umwe yigishiriza abantu mu rusengero avuga ubutumwa bwiza. Abaherezi bakuru, abahinga b'ibyanditswe n'abashinga ntahe baza hari, baramubaza bati:
"Tubwire ububasha bugutera gukora ibyo, canke ubwo ninde yabuguhaye?"
Arabishura ati:
"Nanje hinge ndababaza ijambo mumbwire. None ukubatiza kwa Yohana kwaturutse mu ijuru canke mu bantu?"
Baravugana bati:
"Nitwavuga ko ari mu ijuru, ahava tubazi icatubujije kumwemera. Ariko nitwavuga ko ari mu bantu, abantu bose baradutera amabuye, kuko bemeye badakekeranya yuko Yohana yavugishwa n'Imana."
Bamwishura yuko batazaho kwavuye. Yesu arababwira ati:
"Nuko rero nanje sindababwira ububasha bunkoresha ivyo."
Atangura gucira abantu umugani ati:
"Habaye umuntu yateye umurima w'inzabibu, awusigarana abarimyi, aja mu mahanga, amarayo igihe kirekire. Igihe c'iyera kigeze, atuma umukozi kuri ba barimyi ngo bamwamurire ivyamwa vy'umurima w'inzabibu. Abo barimyi baramushishagura, bamurunga ikimbokoboko. Yongera gutuma uwundi mukozi, uwo nawe baramushishagura, baramutetereza, bamurungika gusa. Atuma n'uwa gatatu, uwo nawe baramukomeretsa, baramuhinda. Nye n'umurima w'inzabibu aribaza ati: ndabigire gute? Ndatuma umwana wanje nkunda kumbure bazomusonera. Ariko abo barimyi bamubonye baje inama bati: urya niwe samuragwa, ingo tumwice kugira ngo umwandu uzobe wacu. Bamuhindira inyuma y'umurima w'imizabibu baramwica. None nye n'umurima w'inzabibu azobagira ate? Azoza yice rubabo barimyi, umurima w'inzabibu awusigarana abandi."
Bavyumvise baravuga bati:
"Biragahera."
Arabitegereza arababaza ati:
"None rero aya majambo yanditswe n'amaki ngo ibuye abubatsi bagaye n'iryo ryahindutse rigumye imfuruka. Uwuzogwa kuri iryo buye wese azovunagurika, ariko uwo rizogwa ko wese rizomuvungura."
Abahinga b'ivyanditswe n'abaherezi bakuru ako kanya barondera ingene bomushorera ko amaboko, ariko batinya abantu kuko bamenye yuko ari bo yaciye kuwo mugani. Baramugenza batumaho kumudaha amajambo bigira intungane ngo bakuru rwitwazo mu byo avuga, bamushire segabanye n'ububasha ari we cegera ca Kayisari. Baramubaza bati:
"Mwigisha, turazi yuko uvuga kandi wigisha neza kandi kudatinya ijunja ry'abantu, ariko uko wigisha inzira y'Imana byo kuri, mbega biremerwa ko dutanga ikori rya Kayisari canke ntivyemerwa?"
Maze amenye guhendana kwabo arababwira ati:
"Ni munyere kihera, igishushanyo n'ibyanditswe kuri ryo n'ivyande?"
Bati:
"Ni vya Kayisari."
Arababarira ati:
"Nuko rero ibya Kayisari ni mubihe Kayisari, iby'Imana mubihe Imana."
Ntibashobora gukura urwitwazo muri ayo majambo imbere y'abantu, batangazwa n'ivyo abishuye barahora. Abasadukayo bamwe baza kuri we, nibo bahakana yuko atakuzuka kuriho. Baramubaza bati:
"Mwigisha, Mose yatwandikiye yuko mwene nyina w'umuntu niyafata asize agahungu agasiga umugore, mwene nyina akwiye gucura uwo mugore ngo avyure umuryango wa mwene nyina. Nuko rero habaye abavukana inda, uwa mbere arongora umugore afata asize agahungu, uwa kabiri aramucura, n'uwa gatatu nyene. Nuko bose uko arindwi baramucura bapfa badasize imfubyi. hanyuma na wa mugore arapfa. None mwizuka zuba mukande muri bo ko bari bamufise bose uko ari.
Yesu arabishura ati,
abiyisi bararongora kandi barashingirwa, ariko abemerewe gushika muri ya yindi no kuzuka mu bapfuye ntibarongora kandi ntibashingirwa, kandi ntibaba bagishobora gupfa kuko baringaniye n'abamarayika, kandi ari abana b'Imana kuko ari abana b'ukuzuka. Ariko ibyo abapfuye ko bazuka na Mose yabimenyekanishije hamwe havuga iby'igisaka c'amahwa, aho yita Uhoraho Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo. Erega Imana si iy'abapfuye ariko niy'abariho, kuko kuri yo bose bariho.
Bamwe mu banyabwenge b'ivyanditswe baramwishura bati,
mwigisha uvuze neza.
Ntibaba bacubahuka kumubaza irindi jambo, arababaza ati,
bavuga bate yuko Kristo ari umwana wa Dawidi? Ko Dawidi ubwiwe avuga mu gitabo cya Zaburi ati, Uhoraho yabariye umwami wanje ati, icara iburyo bwanje ushitse aho nzohindurira abansi bawe indava yo munsi y'ibirenge byawe. Dawidi ko yamwise umwami, none ashobora ate kuba umwana wiwe?
Maze barira abigishwa biwe abantu bose bumva ati,
mwirinde abahinga b'ibyanditswe bakunda kugenda bambaye imvune, bagakunda kugigwa ko bwakeye mu tuguriro no kwicara ku ntebe z'icubahiro mu nsengero z'Abayuda n'ibyicaro byo haruguru aho batumiwe. Barya ingo z'abapfakazi kandi basengesha menshi bahumba. Abo bazocigwa urubanza ruruta izindi.
Luka, ikigabane cya 21. Yunamura amaso abona abatunzi bashikana baterera ibimaze ibyabo mu masandugu y'amahera. Abona umupfakazi w'umwora atereramo amasenga abiri. Arababwira ati,
ndababwira ukuri, uwo mupfakazi w'umwora ashikanye ibirenge y'iby'abandi bose, kuko abo bose batereye mu mashikanwa kubibasagutse, ariko we kubworo bwiwe ashikanye ibimutunze byose.
Mu gihe bamwe bariko baravuga ingene urusengero rwasharijwe n'amabuye meza hamwe n'amashikanwa, Yesu arabakurira inkoni kugishitsa ati,
ibyo byose mubona mu minsi izoza ntihazosigara ibuye rigeretse kurindi ridasamburiwe hasi.
Baramubaza bati,
mwigisha, none ivyo bizobaho ryari? Ikimenyetso kizoba iki c'igihe ivyo bizoba bigira bishike?
Arababarira ati,
mwirinde ntimuzimizwe, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ndiwe, kandi igihe kiri hafi ntimuzobakurikire. Kandi nimwumva intambara n'imivurungano ntimuzocika ivutu, kuko ibyo bitazobura kubanza kubaho, ariko umuhero ntuzoca ushika.
Maze arababwira ati,
ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, kandi sizonyiganyiga cane henshi, kandi hamwe hamwe hazotera amapfa, hatere n'ikiza, habeho n'ibiteye ubwoba n'ibimenyetso bihambaye biva mu ijuru. Ariko ibyo byose bitarabaho bazobafata amaboko, babahame, babashengerane mu nsengero z'Abayuda, babashirishe mu mabohero, babashengeze ku bami no ku baganza, babahora izina ryanje, bicike ikimenyetso kibere mwebwe icabona. Nuko ibi mubishire ku imitima yuko mudakwiye kubanza kwiyumvira ibyo muzokwireguza, kuko ari jewe nzobaha ururimi n'ubwenge ibyo aba bagwanya bose batazoshobora gutsinda canke gutururuza. Ariko muzoshengezwa n'abavyeyi banyu nabo n'abavukanyi bawe n'inshuti n'abakunzi, bamwe muri mwebwe bazobicisha. Muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje, kandi ntihazohara agashatsi na kamwe ko mu mitwe yanyu. Ukwihangana kwanyu niko kuzotuma mukiza ubugingo bwanyu. Ariko nimwabona i Yerusalemu hakikijwe n'ibitero, muzomenye yuko hagire hasenyagurike. Icyo gihe abazoba bari i Yudaya bazohungire ku misozi miremire, kandi abazoba bari hagati muri Yerusalemu bazohasokoroke, kandi abazoba bari mu misozi ntibazoje i Yerusalemu, kuko iyo minsi izoba iyo guhora kugira ngo ibyanditswe byose bishike. Muri iyo minsi abazoba batwaye inda n'abonsa bazobona amahano, kuko hazoba umubabaro mwinshi mu gihugu, kandi ishavu rizoba kuri ubu bwoko. Bazokwicwa n'ubugi bw'inkota, bazojanwa mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Kandi hazoba ibitangaza ku zuba, ku kwezi no ku nyenyeri, Nisi naho hazoba umubabaro mu mahanga yose, babura uko babigenza kubw'ukwasiranya kw'imipfunda y'ikiyaga, kandi abantu bazogwishwa igihumura n'ubwoba no kwitega ibigira bibe mu isi, kuko iby'inkomezi byo mu ijuru bizonyiganyizwa. Niho bazobona umwana w'umuntu aje mu gicu afise ububasha n'ubwiza bwinshi. Ariko ibyo ntibyatangura kubaho, muzohagarare murangamize, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike.
Kandi abacira umugana ati:
nimurabe umusukoni n'ibiti byose, iyo bitoshe murabibona mukamenya ubwanyu yuko agatasi kari hafi. Nuko namwe nimwabona ivyo bibaye, muzomenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ndababwira ukuri, abiki gihe ntibazorangira ibyo byose bitarashika. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntacazoba. Ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremegwe no kudandahigwa no kuboregwa n'umwitwaririko w'iby'ubu bugingo. Uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego, kuko ari kuzoshika ku bantu bose bacumbitse mu isi yose. Mwami mugavye, musenge mu bihe byose kugira ngo muzoshobore guhunga ibyo byose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu.
Iminsi yose Yesu yirirwa mu rusengero yigisha, ariko bwira agasohoka akaja kurara ku musozi witwa Elayono. Abantu bose bakazindukira kuri we mu rusengero kumwumva. Luka ikigabane cya 22. Iminsi mikuru y'ukurya imitsima itambiwe yitwa Pasika yagirishike. Abaherezi bakuru n'abahinga b'ibyanditswe barondera uburyo bwo kumwica, kuko batinya abantu. Satani yinjira muri Yuda ari we Isikariyota, yari mu gitigiri cy'abamu 12. Aragenda aje inama n'abaherezi bakuru n'abakuru b'abacungera irembo ry'urusengero y'uburyo bwo kumubaronkera. Baranezerwa, basezerana kumuha amahera y'ifeza. Nawe aremera, arondera uburyo bwo kumubaronkera ishengero ritariho. Umunsi w'ukurya imitsima itambiwe urashika, uwo bakwiye kubaga k'umwagazi w'intama wa Pasika. Atuma Petero na Yohana, arababarira ati:
nimugende mudutegurire ibya Pasika kugira ngo turye.
Baramubaza bati:
ugomba ko tubitegurira hehe?
Arabishura ati:
umve, mumaze gushika mu gisagara, murahura n'umugabo yikoreye umubindi w'amazi, mumukurikire mu rugo ajamwo. Mubwirenye n'urugo kumwigisha bazahindariri ahasangirira ibya Pasika n'abigishwa biwe. Nawe arabereka icumba kinini cyo mu igorofa gitunganijwe, muba ari cyo muteguriramwo.
Baragenda babisanga uko yabibabariye, bategura ibya Pasika. Igihe gishitse aricara ngo arye, kandi intumwa nazo zicarana nawe. Arababwira ati:
nari navyifuje cyane gusangira namwe iby'iyi Pasika ntarababazwa. Ndababwire, sinzokongera kuyirya ko kugeza aho izoshikira mu bwami bw'Imana.
Yakira igikombe agishimira Imana, arababarira ati:
nimucakire mugisangire, kuko ndababwira yuko uhereye ubu ntazokongera kunywa ku nzabibu kugeza aho ubwami bw'Imana buzozira.
Yakira umutsima awushimira Imana, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati:
ubu n'umubiri wanjye batangiwe, murakore mutya kugira ngo kibe icibutso canje.
N'igikombe kigenza atyo, bahejeje kurya arababwira ati:
iki gikombe n'isezerano rishasha ryo mu maraso yanje abaviriye, kandi raba ukuboko kuwungura kuri kumwe nanje ku meza. N'ukuri umwana w'umuntu aragenda nk'uko byashinzwe, ariko uwo muntu amugurisha azobona ibara.
Batangura kubazanya ngo ninde muri bagira kora icyo kintu. Abigishwa baje impari z'ivy'ubukuru, maze havyuka impari muri bo z'uzoba umukuru wari we. Arababwira ati:
abami b'amahanga bayatwaza amanyama, n'abafise ububasha bwo kuyaganza bitwa ba rutungaboro. Ariko mwebwe si uko, mugabe umukuru muri mwebwe abe nk'umuto, n'uwuganza abe nk'uwubakorera. Umukuru ninde? N'uwukoregwa canke n'uwumukorera? Mbega si uwukoregwa? Ariko jeho ndi hagati muri mwebwe meze nk'uwubakorera. Ni mwebwe mwamanye nanje mu byo nageragejwe. Nanje ndababikiye ubwami nk'uko Data yabumbikiye ngo muzorire munywere ku meza yanje mu bwami bwanje, kandi muzokwicara ku ntebe z'icubahiro mucira imanza imiryango y'Abisirayeli uko ari 12.
Aravuga ati,
Simoni, Simoni, raba Satani yabasabye ngo abagosore nk'ingano, ariko wewe nagusengeye ngo ukwizera kwawe ntiguhere. Nawe niwamara guhinduka uzoremesha inshuti zawe.
Aramubwira ati,
mugenzi, niteguye kujana nawe no mu ibohero no mu rupfu.
Aramubwira ati,
Petero, ndakubwire, inkoko itarabika ubu munsi uhava unyihakana gatatu ngo ntunzi.
Kandi arababaza ati,
hamwe n'abatuma mudafise umufuko w'amahera canke isaho canke ibirato, hari ico mwabuze?
Baramwishura bati,
ntacyo twabuze.
Arababwira ati,
ariko noneho uwufise umupfuko w'amahera ujane, n'uwufise isaha yijane, kandi uwudafise inkota ashora impuzu yiwe ayigure. Ndababwire, ibi vyanditswe bikwiye kunshikako ngo yaharuranywe n'abanyabicumuro, kuko ivyanje bigira bishike.
Baramubwira bati,
mushinga ntayo, ehe ngizi inkota zibiri.
Arababwira ati,
ziramaze.
Arasohoka aja ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye. Abigishwa biwe nabo baramukurikira. Ashitse aho hantu arababarira ati,
nimusenge kugira ngo ntimuje mu moshi amabi.
Atandukana nabo ashika nk'aho tegwa ibuye, arapfukama arasenga ati,
Data, asanga ubigomba, kura iki gikombe kindengane, ariko ntibibuko jewe ngomba, yamara bibuko we ugomba.
Umumarayika aramwiyereka avuye mu ijuru amutera intege. Arushirije kwicwa n'umubabaro, ashishikara gusenga cyane, icyuya ciwe kiba nk'ibitonyanga binini by'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga ava hasi aja abigishwa bari, asanga basinzirijwe n'umubabaro. Arababaza ati,
ni giki gitumye musinzira? Nimuvyuke musenge, ntimuje mu moshi amabi.
Akivuga haza igitero kizanywe n'uwitwa Yuda, umwe muri bamwe 12 abagiye imbere. Yegera Yesu ngo musome. Yesu aramubaza ati,
Yuda, mbega utangisha umwana w'umuntu kumusoma?
Abari kumwe nawe babonye ibigira bibeho baramubaza bati,
mugenzi, tubakubita inkota?
Umwe muri bayikubita umusabyi w'umuherezi mukuru amuca ugutwi kw'iburyo. Yesu arababarira ati,
gezaho.
Akora ku gutwi kwiwe aramukiza. Yesu abaza abaherezi bakuru n'abakuru b'abacungera irembo b'urusengero n'abashingantahe bamuziriye ati,
mbega munziriye nk'umwambuzi, muzanye inkota n'amahiri? Iminsi yose namana namwe mu rusengero ko mutaramvuye amaboko ngo mumfate, ariko iki ni gihe canyu n'icy'ububasha bw'umwiza.
Baramufata baramujana bamwinjiza mu nzu y'umuherezi mukuru, ariko Petero amuje inyuma barengarenguka. Bacanye umuriro mu rugo hagati bicaye hamwe, Petero yicara hagati muri bo. Injoreka imubona yicaye ahabona, imwitegereje iravuga iti,
n'uwo yari kumwe nawe?
Nawe arabihakana ati,
eka nyina wanje sindanamuzi.
Hashize akanya gato uwundi aramubona aramubwira ati,
nawe nyene uri uwo muri bo?
Petero aramwishura ati,
eka wa muntu si jewe.
Hashize umwanya nk'isaha imwe uwundi abivuga ashimitse ati,
nivy'ukuri uyu ari kumwe nawe, bitaye ko n'umunyagalilaya.
Petero aramubwira ati,
eka wa muntu sinzi nivyo uvuze.
Akivuga uwo mwanya inkoko irabika. Umwami Yesu arakebuka yitegereza Petero. Petero yibuka rya jambo ry'umwami ingene yamubwiye ati,
uwo munsi inkoko itarabika uja kunyihakana gatatu.
Arenga irembo araturika ararira. Abagabo bari bafashe Yesu baramushinyagurira, baramushishagura, bamupfuka mu maso, baramubaza bati, n'ibindi byinshi babimuvuga bamutuka. Iryo joro rikeye akorana abashingantahe b'ubwo bwoko, nibo baherezi bakuru n'abahinga b'ivyanditswe, bamujana mu ikoraniro ry'abashingantahe ryabo, baramubaza bati,
namburi Kristo tubwire.
Arababwira ati,
niyo nobabwiye ntimwovyemera, niyo nobabaza ntimwonyishura, ariko uhereye ubu umwana w'umuntu azoba yicaye iburyo bw'ububasha bw'Imana.
Bose baramubaza bati,
none rero uri umwana w'Imana?
Arabishura ati,
muravyivugiye ko ndiwe.
Bati,
turacaronderera iki vyabona, kuko ubwacu tuvyiyumviye ibivuye mu kanwa kiwe.
Luka ikigabane cya 23. Iryo koraniro ryose riva hasi bamujana kwa Pilato, batangura kumwagiriza bati,
ubu twamubonye agumura ubwoko bwacu, ababuza gutanga ikori rya Kayisari yivuga ngo ni Kristo umwami.
Pilato aramubaza ati,
ni wewe mwami w'Abayuda?
Nawe aramwishura ati,
uravyivugiye.
Pilato abwira abaherezi bakuru n'ishengero ati,
nta kibi mbona kuri uwo muntu.
Nabo barashimika bati,
asibanganye igihugu yigisha Yudaya hose, yahereye i Galilaya none ageza n'ino.
Pilato abyumvise abaza yuko uwo muntu ari umunyagalilaya, amenye yuko ari uwo mu gihugu cya Herode, amurungika kwa Herode kuko nawe yari Yerusalemu muri iyo minsi. Herode abonye Yesu aranezerwa cyane, kuko yahereye kera yifuza kumuraba, kuko yahora yumva ibyiwe kandi yaziga ko yobona ikimenyetso yokora. Amubaza amajambo menshi ntiyamwishura na rimwe. Abaherezi bakuru n'abahinga b'ibyanditswe barahagarara bakovya kumwagiriza cyane. Herode aramutitura, hamwe n'abasoda biwe aramushinyagurira, maze amwambika impuzu itukura y'agaciro amusubiza kwa Pilato. Uwo munsi nyene Herode na Pilato baca barakundana kandi bari basanzwe bankana. Pilato akoranya abaherezi bakuru n'abashingantahe n'abantu arababwira ati,
mwanza niwe umuntu ngo agumura abantu, none jewe namusambishije imbere yanyu, nta cyambo nakuriye ku byo mwamureze. Na Herode nuko, kuko yamudushubije kandi raba ntacyo yakoze gikwiye kumwikisha, nuko ndamukubita ndamurekure.
Kuko yari akwiye kubarekurira imbohe imwe muri iyo minsi mikuru. Ariko bose basemerera icyarimwe bati, uwo yari yashyizwe mu ibohero bamuhoye kugarariza kwabaye muri icyo gisagara we n'ubwicanyi. Pilato yongera kubabwira uko agomba kurekura Yesu, ariko bo barayogora bati, ababaza ubugira gatatu,
kuki uwo yakoze ikibi giki? Sindamubona ko igikwiye kumwikisha, nuko ndamukubita ndamurekure.
Ariko bakomeza kuyogora bavuga n'amajwi arenga bamusaba ko abambwa, amajwi yabo aramunesha. Nuko Pilato aca urubanza nk'uko bamusabye, arekura uwashyizwe mu ibohero bamuhoye ubugararizi n'ubwicanyi uwo basabye, maze atanga Yesu ngo agige uko bagomba. Bakimujana bafata umuntu yitwa Simoni Umunyakurene avuye mu mihana, bamukorera umusaraba ngo wikorere akurikiye Yesu. Ishengero ry'abantu ryinshi riramukurikira, ririmo n'abagore bamuborogera. Yesu arakebuka ati,
yemwe bakobwa b'i Yerusalemu, ntimundirire ariko mwiririre n'abana banyu, kuko iminsi izoza bazovuga bati, harahiriwe abagumbashe n'inda zitigeze kubyara n'amabere atigeze konsa. Niho bazotangura kubarira imisozi bati, nimutugweko, n'imirambi bati, nimudupfuke. Ko bagirira batya igiti kibisi, none icumye kizogirirwa gite?
Bamujanana n'inkozi z'ikibi zibiri ngo zicanwe nawe. Bashitse ahantu hitwa Nyagihanga, bamubamba naho na za nkozi z'ibibi, umwe iburyo bwiwe, uwundi mu bubamfu. Yesu aravuga ati,
Data, nubaharire kuko batazi icyo bakora.
Bagabura impuzu ziwe bakoresheje ubupfindo, abantu bahagarara baraba. Abashinga ntaye nabo bamutwengera mu ijigo bati,
yakijije abandi, niyikize nambare Kristo w'Imana watoranijwe nayo.
N'abasoda baramucurira, baramwegera bamuha inkarisha, baramubarira bati,
niwabura umwami w'Abayuda, niwikize.
Hejuru yiwe kandi hari cyandiko cyanditswe ngu ni umwami w'Abayuda. Umwe mu nkozi z'ibibi zibambwe aramutuka ati,
wowe Kristo niwe yikize natwe dukize.
Ariko wakabira mwishura muhanati
no kubaha Imana ntuyubaha kandi ukiriye urubanza rumwe n'urwiwe. Wowe turishuye kuko tugiriwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uwo nta kibi yakoze.
Kandi aravuga ati,
urahava uzonyibuke Yesu aho uzozirwa mu bwami bwawe.
Aramwishura ati,
ndakubwira ukuri, ubu munsi urabana nanje muri paradiso.
Kandi hari nk'isaha zitandatu ubwira kabiri bukorana mu gihugu cyose, ushitsa ku isaha y'icenda izuba ryazimanganye, igihuzu gikingiriza hera cyane h'urusengero gitabukamo kubiri. Yesu amaze gusemerera n'ijwi rirenga aravuga ati,
Data, shyize ubugingo bwanje mu maboko yawe.
Ahejeje kuvuga atyo aracikana. Intwaza ngabo z'abasodija nabonye ibibaye ahimbaza Imana ati,
nukuri uwo muntu yari umugororotsi.
Ishengero ryose ryari ribikungereye babonye ibibaye basubira inyuma bamuborogera. Abazinanye na Yesu bose n'abagore bari bavanye Galilaya nawe bari bahagaze kure babiraba. Maze hari umuntu yitwa Yosefu yari umushingantahe mu nama nkuru kandi yari umunyangeso nziza gororotse. Uwo ntiyari yafatanije inama n'abandi n'ibyo bakoze. Yari umunyarimataya, igisagara c'Abayuda, yari areretse ubwami bw'Imana. Uwo aja kwa Pilato asaba ikiziga ca Yesu. Arakibambura, akizingira mu mpuzu yera, agishira mu mva y'imbwe mu bitandara itarahambwa mu muntu. Wari umunsi wo kwitegura isabato igira ishike. Abagore bari bavanye na Yesu i Galilaya bakurikira Yosefu babona iyo mva n'ingene ikiziga ciwe gishizwemo. Basubira inyuma bategura ibimota neza n'amavuta mota cane, kandi ku isabato bararuhuka nk'uko vyagezwe. Luka ikigabane ca 24. Ku wa mbere w'indwi kare mu mutwenzi baja kuri ya mva bajanye vya bimota neza bateguye, basanga ikibuye gitembagajwe kivuye ku mva. Binjirayo ntibasangamo ikiziga c'umwami Yesu. Ibyo bikibazazaniye, abagabo babiri bahagarara iruhande yabo bambaye impuzu zikayangana. Bagitinye bunamitse amaso hasi barababaza bati,
ni iki gitumye muronderera uriho ahantu h'abapfuye? Ntari hano ariko yazutse. Niba kuko yababwiye akiri Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiye gushyirwa mu maboko y'abanyabyaha no kubambwa no kuzuka ku munsi ugira gatatu.
Bibuka ya majambo yiwe, bava mu mva basubira inyuma. Ibyo byose babibarira bamwe 11 n'abandi bose. Abo bagore ni Mariya Magdalene, Yohana na Mariya nyina wa Yakobo, kandi n'abandi bagore bari kumwe nabo babarira intumwa. Ibyo ayo majambo ababera nk'umuyaga ntibabemera. Ariko Petero ava hasi yirukira ku mva arunama arungurukamwo abona impuzu zera ziri zonyene, asubiriwe atangajwe n'ibibaye. Uwo munsi nyene babiri muri bo bari mu nzira baja mu mihana hitwe Mausi, ni nko ku birometero 11 uvuye Yerusalemu. Bavugana ibyabaye byose, bakivugana babazanya. Yesu ubwiwe arabegera ajana nabo, ariko amaso yabo atabwo mu ruhuni ngo ntibamumenye. Arababaza ati,
mbega ibyo mugenda murabazanya n'ibiki?
Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Kireyopa aramwishura ati,
mbega ni wewe gusa watsindara Yerusalemu utazi ibyabayeyo muri iyi minsi?
Arababaza ati,
n'ibiki?
Baramwishura bati,
ni vya Yesu umunyanazareti yari umuntu avugishwa n'Imana akaba umunyabushobozi bwinshi mu byo yakora no mu byo yavuga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Nivyo uko abaherezi bakuru n'abashinga ntahe bacu bamutanze ngo acigure urubanza rwo gupfa bakamubamba. Kandi twari twishimiye yuko ari wazocungura Abisirayeli. Kandi kigeretse ko uwo n'umunsi ugira gatatu uhereye aho ibyo byabereye.
Kandi n'abagore bo muri twebwe badutangaje bazindutse bajya kumva. Bavuze ikiziga ciwe baraza batubarira yuko abamarayika babiyeretse bavuga yuko ariho. Kandi na bamwe mu bari kumwe natwe bagiye kumva basanga ariko biri uko abo bagore batubariye, ariko we ntibamubona.
Arababwira ati,
yemwe mwambura bwenge, imitima yanyu itebye cyane kwizera ibyo abavugishwa n'Imana bavuze byose, Mbega Kristo ntiyari akwiye kubabazwa atyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe.
Atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanurira mu byanditswe byose byamwanditsweko. Bashitse hafi y'umuhana baja ko amera nk'ugomba kurengana. Baramugobera bati:
"Gumana natwe, kuko bugira bwire kandi umunsi ukuze cyane."
Arinjira ngo agumane nabo. Yicaye ngo asangire nabo, yakira umutsima, arawuhezagira, arawumanyagura, arawubaha. Uruhuni rubava ku maso, baramumenya. Maze arakamangana, ntibaba bakimubona. Baravugana bati:
"Mbega imitima yacu ntiyari kurasimbagurika, aho yari kuravugana natwe mu nzira, aduhishurira ibyanditswe."
Ako kanya nyene basubira i Yerusalemu, basanga bamwe 11 bakoranye, bo n'abari kumwe nabo, kandi bavuga bati:
"Nukuri Umwami Yesu yazutse, kandi yabonywe na Simoni."
Nabo babadondera bya bindi byo mu nzira, kandi yuko bamumenyeshejwe n'uko yamanyaguye umutsima. Bariko baravuga ibyo, Yesu ubwiwe ahagarara hagati muri barababwira ati:
"Amahoro abe muri mwebwe."
Ariko bafatwa n'ubwoba, bacika ivutu, bagira ngo n'umuzimu wabonye. Arababaza ati:
"Ni giki kibahagaritse imitima, kandi mwibaza iki mu mitima yanyu? Nimurabe ibiganza byanje n'ibirenge byanje, mumenye ko ari jewe ubwanje. Nimunkorakore murabe, kuko umuzimu utagira inyama n'amagufa nk'ibyo mumbonana."
Avuze ibyo, abereka ibiganza byiwe n'ibirenge. Akanyamuneza kakibabujije kuvyemera, bariko baratangara. Arababaza ati:
"Hari utwo kujya mufise hano?"
Bamuha igice cy'ifi yokeje, aracakira kirira imbere yabo. Arababwira ati:
"Aya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe, yinge n'ivyanditswe kuri jewe byose mu byagezwe bya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika."
Maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati:
"Niko byanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko kwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. Namwe muri ibyabo nabyo kuvuga ibyo. Umve, ngira ndabarungikira icyo Data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru."
Abavanaho abashitsi harabana n'i Betaniya, aterura amaboko arabahezagira. Akibahezagira atandukanywa nabo, aduzwa mu ijuru. Nabo baramusenga, basubira i Yerusalemu bafise akanyamuneza kenshi. Bama mu rusengero budasiba bashima Imana.